Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ibintu bishika bisigurwa n'ubuvugishwa bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani umwaka w'1965 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu bukubw'isengesho. Mwami Imana yacu, muremyi ahambaye w'ijuru n'isi, uwakuye kandi Yesu mu rupfu kandi akaba ari muzima hamwe natwe muri iyi myaka 2000 aguma ari muzima kugira ngo yemeze ijambo ryiwe kandi arigire ukuri mu runganwe rwose. Turakenguruka cyane kubwo kuba mu nyonga hiwe mu bumana bw'iwe ubunyene, tuzi yuko dufise ibyizigiro bihambaye ko ubu buzima bumaze kurangira. Dufise ubugingo budashira mwisigiye kuza. Turagushimiye kuri ibi mwami, kandi ibyo byizigiro ni inanga y'ubugingo ikomeye kandi itanyiganyiga mu gihe cy'imvura y'igihuhusi. Kandi imvura y'igihuhusi guye hanyuma imipfunda minini ikaza ikurikirana, twumva yuko mu buryo bwo kukumwizera dushobora kuyakuye umufunda wose. Ewe Mana, dufashe kuri uyu mugoroba mu gihe tuje gufasha abagwayi n'abafise icyo bakenye. Turabisabye we Mana, ntihagire umugwayi n'umwe aba muri twebe nitwava ngaha kuri uyu mugoroba. Ese umuntu wese yokira kubw'ubushobozi bw'ubumana bwawe, haba ngaha n'ahandi hose mu gihugu biciye mu buhinga bwa telefone, ese hatogira umuntu n'umwe yova mu nyubako canke mu gikorana afise intege nke kuri uyu mugoroba? Ese mpemu wawe yobakiza? Ese izuba rihambaye ry'ubugororotsi rifise ugukiza indwara mu mababa yaryo ryose ruka rigakwiragiza imishwarara yaryo y'ukwizera mu mutima w'uwo ari we wese, mu gihe bumvirize ijambo babone ukugaragara kwa mpemu yera bameze nk'uko ari muzima. Turagusabye mu biturontse iyo muhezage mu izina rya Yesu, amen. Murashobora kwicara. Turabona atankeka yuko ari bakwe ridasanzwe kuba hano kuri uyu mugoroba, ubugira kandi kubwira abantu no gusengera abagwaye. Turashaka kuramutsa abo bose bari nyuma y'umuhora wa telefone mu gihugu cyose, ubugira kandi kuri uyu mugoroba. Kandi rero turasaba yuko Imana yohezagira umwe wese muri mwebwe, twizige yuko abo bose bakiriye muri Kristo muri iki gitondo bokuzuzwa mpemu yera, kandi bame babayeho ari abizigirwa n'abanyakuri kuri we gushika ubuzima bwo kuri isi burangiye, ubu buzima bupfa. Kandi rero bo mu gukora ibyo bafise ubugingo budashira ntibazokwigera bapfa muri iki gihe kigiye kuza, mu gihe gihambaye twese turindiranye gishika. Ubu tugiye kuvuga mu gihe ndiko ndabyumvira kudahagarika mwene data vayaringaha, kandi byoshoboka ko ntomubona. Noshobora kurungika bino byanditswe ni Nasubi Jackson, ndiko ndabicamwo amaso, ndabicishamwo amaso sindaheza kubisoma byose. Rero nzobikurungikira ako kanya ni nashika i Jackson. Ubu ndashaka gutanga itangazo. Ibi ni cyane cyane by'amashengero y'abantu hose, cyane cyane mu burengero canke aho hose bashaka kuza. Mwene data w'umwubahwa, mwene data Pilgrim, hamwe niwe muntu yatanguje ukugufatanya biciye muri ubu buhinga bw'iterefone ngaha. Umwami yari yabishize ku mutima wiwe kuza kuturamutsa Jackson, hanyuma atangura umubyuri Jackson wo dukeneye by'ukuri. Kandi mwene data Pilazo bari ha itarahi Jackson, mushaka kuvugana nawe n'ukuza mu biro byacu hariya. Hazo bari mu kwezi k'umunani ku matariki ya 10/11/2013. Yarabifise ku mutima igihe kirekire. Rero naramubwiye ko hariho uburyo bumwe gusa bwo kubikura mu mutima wawe, ni ukugenda ukabikora. Kandi ni umukristo mwene data, umukozi w'Imana nyawe. Kandi mwebwe bantu bi Jackson, ndazi ko muzohezagirwa mu gihe azoba ariko arakora igikorwa cy'Imana ahantu hanaka hariya. Nkumbure ku buraro bw'iramada canke mu kibanza umwami azoba yateguye, ntaho yamenyesheje hajya hejuru, ariko ndazi ko muzohezagirwa muje kumviriza mwene data Green mugihe azotugaburira ijambo ry'Imana nkumbura zosengera abagwaye canke kizotegerezwa gukogwa cyose bitewe no gusigwa kw'Imana. Turashaka kandi gushimira mwene Data Orman Nevi, mwene Data Man kuri uyu mwanya uteye igomwe wo gufatanya nabo. Ese ukuntu nkenguruka kuba mfise gufatanya n'umuntu nka mwene Data Nevire, mwene Data Mayo n'abandi bose bakozi b'Imana bari ngaha. Ndibaza yuko bamaze kumenya ko bari ngaha, namba inama nshingwa ntwaro canke ishengero ryacu ngaha abatabikoze. Ndazi neza yuko Imana ibazi ngaha nk'abasabyi bayo. Umwami bahezagira ibihe byose. Ubu mansabye ikintu gitoya ngaha ku gapapuro bampaye. Mugoro buheze haragize inama y'abashinzwe imibereho y'ishengero ngaha, inama y'abashinzwe imibereho y'ishengero n'abadiakoni. Kandi niyumvira yuko icegeranyo cyasomewe imbere y'ishengero muri iki gitondo. Uwo ni wo mugenzo wacu gukora gutyo mu ngingo zafashwe n'inama y'abashinzwe imibereho y'ishengero n'abadiakoni hano mu ishengero. Byukuri ntishobora kunezereza uwo ari we wese, ntibishobora kunezereza bose, ntidushobora gukora ibyo. Ntacyo mfise nkora kuri iyo nama y'abashinzwe imibereho y'ishengero cyangwa kuri iyo nama y'abadiakoni. Nta nubwo ntora kiretse banganije amajwi. Aho rero ntegerezwa kuba ngaha nkabikora. Ni mwene Data Ormaneville ahagarikira uko gutora kugira kabiri. Rero dutegerezwa gushira ku mukono kuri ibi kuko turabo mu ishengero. Ariko ibyo inama y'abashinzwe imibereho y'ishengero n'ingingo zafashwe n'iyo nama atankeka turabishigikira ijana ku ijana kuko nico kiba cyabazanye. Kandi ingingo z'abafata ziba ziri hagati yabo n'Imana. Sinshobora kunyuranya n'izo ngingo, sinshobora kandi nta buryo na bumwe nobikora. Kandi ikindi kintu intwaro ya Leta Zunze Ubumwe ntinyemerera gufata ingingo n'imwe ijyanye n'ibyo. Rero ndabasabye ntimunsabe gukosora ingingo zabo bafashe. Sinshobora kubikora kandi sinzokumviriza ikintu na kimwe kuri ibyo. Murabona rero ntimusabe gukosora ingingo zabo zafashe. Murabe inama iyo yafashe ingingo ni byiza. Ubu mu gihe byoshika tukagira igikorane vuba, birashoboka umwami abishatse ko nogaruka hano nko mu ndwi zine gusa gushika kuri zitandatu canke ikintu nk'ico nkumbure mu kindi gikorane cyo ku munsi w'iyinga. Kandi nari natangaje ico gitondo ko nashaka kuvuga ku cigwa Imana igaragaye mu ijambo ryayo. Rero sinja kuronka umwanya ku mugoroba mu by'ukuri ni nkaho atajwe rikuye mvise ryo kubikora. Kandi rero igugu ry'abantu bari hanze bakwa kungana n'abari mu nzu nkumbure kurusha uharuye ama bisi n'amakamyo n'ibindi bihagaze hajya hanze hamwe n'abantu badugije gato ijwi ry'ikiganiro. Turashobora kucumva uwo murongo mutoya, uwo murongo mugufi uva muri iyi nyubako dushobora kuwutora gushika ku mpera z'umurongo w'amazu. Kandi imodoka zimwe zimwe zihagaze mu mirongo myinshi y'amazu, imirongo y'amamodoka haruguru no hepfo no mu micungararo ku mpande zose no mu mabarabara zikikuje inyubako uyu mugoroba. Sinibaza ko twigeze tugira igihe na kimwe ubiravye, ntitwigeze tugira abantu barundanye imbere no ku mpande y'ishengero nk'abo dufise uyu mugoroba. Rero kandi benshi baraza kandi bagasubira inyuma batwaye imodoka. Rero ivyo vyerekana neza ko aho muvyimburi ni nk'ukumaze izokoranira. Kandi munkundire ndababwira uyu mugoroba muri uyu mugwi muto w'abantu ni ikoranyo mpuzamakungu. Bigaragara yuko ibirenga bibiri by'ivya gatatu by'amareta y'ubumwe baserukiwe ngaha, uretse ibihugu by'amahanga bitanu n'Uburusiya nabwo n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu kuva hariya muri Venezuela, hariya muri Jamaica, kuva mu bice bitandukanye byose by'igihugu. Hariho abantu bafise inzara n'inyota by'Imana. Mbega igiteye igomwe! Ubu ndashaka imbere yo gusoma Bibiliya kandi muje kusengera. Ubu ngiye kugerageza gutanga ubutumwa butoya umwami abishatse kukugira ibyawe, ugukira indwara kuvuye ku Mana. Kuko muri iki gitondo twavuze kugakiza. Rero kuri uyu mugoroba tugiye kuvuga mu minota mikeya kugukira indwara kuvuye ku Mana. Kandi rero duhamagara umurongo w'amasengesho hanyuma dusengera abantu mu gihe tuzoba turiko turakora ibyo. Abari ku murongo wa telefone aho muri hose no hanze mu mabisi n'amamodoka mu micungararo ku ntambuko y'umurongo umwe canke abiri y'amazu uvuye kuri inyubako nihagera gusengera abagwaye, mudashoboye kwinjira mu nyubako kandi ntimubishobora ndabizi neza ubu kuko hose ku miryango haruzuye birenze kandi nta kibanza kihari na hamwe rero musenge kandi murambikane k'ibiganza hariya kandi umukozi w'Imana wese ari kumwe narwo biciye ku murongo wa telefone asengere nawe ikoraniro giwe mu mwanya hazoba hariko haraba ibikorwa byo gusengera abagwaye turizera ko Imana iri hose ahantu hose ubu imbere yuko dusoma imbere yuko dusenga turashaka gusoma imwe by'ijambo by'Imana kandi nahinduye ibyanditswe byanje mu mwanya uheze kuko shaka guhindura ubwoko bw'igikorane cyo kuri uyu mugoroba nari nateguye mu bwenge bwanje rero nagihinduye gatoya kandi rero nategerezwa guhindura ibyanditswe si ukubihindura ariko kubishira mu rundi rutonde gukira indwara kuvuye ku Mana ku buryo abantu boshobora gutahura mureke tuzingurure muri uwera ruki igice cya 24 kandi tuja gutangura ku murongo wa 12 w'igice cya 24 maze dusome gushika ku murongo wa 34 ni ivyerekeye ukuzuka k'umwami Yesu. Ariko Petero ava hasi yirukira kumva arunama arungurukamwo abona impuzu zera ziri zonyene asubiriwe atangajwe n'ibibaye. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira bajya mu mihana yitwe Mounsi ni kure y'i Yerusalemu nk'urugendo rwa stadio 60. Rero vyafata ama stadio 10 kugira ngo bikwire ibirometero byari nk'ibirometero 10. Bavugana ivyabaye byose bakivugana babazanya Yesu bwiwe arabegera jana nabo ariko amaso yabo atabwa mu ruhumingo ntibamumenye arababaza ati mbega ivyo iyo mugenda murahazi mugenda murabazanya ni ibiki ivyo mugenda murabazanya ni ibiki baramuha barahagarara bijiriwe umwe muri bo yitwa Keriopa aramwishura ati mbega ni wewe gusa watsi ndaro Yerusalemu utazi byabaye muri iyi minsi arababaza ati nibiki rero mwibuka uyu ni Yesu bwiwe yazutse ariko aravuga baramwishura bati ni bya Yesu umunyanazareti yari umuntu avugishwa n'Imana akaba n'umuyobozi ubushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose ibyuko abaherezi bakuru n'abashinga nahe bacu bamutanze ngo acigure urubanza rwo gupfa bakamubamba kandi twishimiye yuko ari we azocungura abisirayeli kandi kigeretse ko uyu n'umunsi ugira gatatu uhere yahivyo byabereye kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje bazindutse bajya kumva babuze ikiziga ciwe baraza batubarira yuko abamarayika babiyeretse bavuga yuko ariho kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abagore batubariye ariko nawe ntibamubona mwumvirize ubu Yesu arababwira ati yemwe mwambura bwenge imitima yanyu iteye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose abasobanurira mu byanditswe byose kuri we bashitse hafi y'umuhana bajako amera nk'ugomba kurengana baramugobera bati gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi urakuze cyane arinjira ngo agumane nabo yaciye yicaye ngo asangire nabo yabira umutsima arawuhezagira arawumanyagura arawubaha uruhuni rubava ku maso baramumenya mazara kamangana ntibaba bakimubona baravugana bati mbega imitima yacu ko yari kiragurugomba aho yari ko avugana natwe mu nzira aduhishurira ibyanditswe ako kanya barikora basubira i Yerusalemu basanga bamwe 11 bakoranye bo n'abari kumwe nabo kandi bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonywe na Simoni nabo babadondera vya bindi byo mu nzira kandi yuko bamumenyeshejwe nuko yamanyaguye umutsima
And they said one to the other, did not our hearts burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scripture? And they rose up the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 gathered together, and when they were with them, saying, the Lord is risen indeed, and has appeared unto Simon, and they told what things were done in the way, and how that he was known to them by breaking of bread. Now let us pray.
Ubundi muze dusenge. Mukunzi data w'ubuntu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe n'ubugingo. Kandi wewe ewe mwami, ni ijambo ryawe muri umwe, muri umwe. Rero dusabye umugoroba mwami yuko uza muri twebwe mu bushobozi bw'ukuzuka kwawe, kandi ukatwiyereka kuri uyu mugoroba nka bamwe bari bavuye mansi, yuko natwe twosubira imuhira tuvuga duti, imitima yacu ntiyariko iragurugumba muri twebwe. Mubituronse mwami igihe cyo ku mugoroba kirengereje, ubugira kandi ko tubisabye mu izina rya Yesu.
Amen.
Ubu ndashaka kuvuga ibyerekeye Bibiliya, kandi ikigwa cyanje kuri uyu mugoroba, kuko ijambo ry'umutwe ni ibintu bishika bisigugwa n'ubuvugishwa, ibintu bishika bisigugwa n'ubuvugishwa. Rero Bibiliya ni igitabo gitandukanye n'ibindi bitabo byubashwe. Bibiliya ni igitabo gitandukanye, ni igitabo cy'ubuvugishwa kivuga ibintu bitaraba, kandi byongeye ni uguhishura kwa Yesu Kristo, kandi mu bihe byose uhereye mu itanguriro gushika ku byahishuriwe Yohana, imwerekana mu kunengesera kwiwe icyo yari ari cyo. Kandi icyo gitabo cyose byahishuriwe Yohana rimwe ku murongo wa mbere gushika kuri gatatu, havuga ko icyo gitabo ari igitabo cyo uguhishura kwa Yesu Kristo we jambo ry'Imana, uguhishura kwa Yesu Kristo ijambo ry'Imana. Ubu ibindi bitabo byose, ibitabo byubashwe, ni amategeko ngendegwako yo kwigenza neza, amategeko ngendegwako yo kubana neza, canke amategeko ngendegwako ya teolojia. Ikintu ni bangahe bigeze gusoma Ikorowani, Bibiliya y'Abisilamu n'igitabo cyabo kwa Buda n'ibindi? Ni igitabo cy'amategeko ngendegwako cyo kwigenza neza, ubuzima abantu botegerejwe kubamwo, ukungene botegerejwe kubaho, ariko ntibitanga ubuvugishwa, ntikivuga ikintu na kimwe kijyanye n'ibindi bintu cyangwa ibyerekeye ingabire zidasanzwe izo arizo zose zitangwa ku muntu uwo ari we wese. Ibintu bizoshika ni nko kwifatanya gusa n'ishyirahamwe cyangwa ikintu kinaka. Rero iyo amashengero ageze mu mwanya wo kugira amashengero yabo, ishyirahamwe gusa ryo kwinjiramo, rero aba yavuye ku ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ni icyabona kizima cyavuzwe cya Yesu Kristo. Kandi nk'uko isi yateye imbere gushika ku kunengesera kwayo, kandi n'imizabibu irakura igashika ku kunengesera kwayo, umunsi urakura ugashika ku kunengesera kwawo, Bibiliya yaragaragajwe mu kunengesera kwayo mu muntu Yesu Kristo. Yari ijambo ry'Imana rihishuwe igitabo cyuzuye n'incungu. Bibiliya ni ijambo ry'Imana kivuga imbere ibintu bizoshika. Abayizera barahawe n'umwanditsi wayo itegeko ryo kuyisoma no kwizera ijambo ryayo ryose, atari igice gusa, ijambo rimwe gusa. Kutagizera byoba byiza uretse kugerageza kugezaho wizera iryo jambo. Atagukekeranya ijambo ryose ni igice cy'Imana mushobora byose. Imana yigaragaje yishije mu ijambo ryayo kugira ngo yerekane uwo ari we. Dutegetswe nk'abizera kwizera ijambo ryose ryayo, kandi yanditswe n'umwanditsi Imana ubwayo. Nta muntu n'umwe ashobora kongera ikintu na kimwe kuri yo, canke ngo akure ku ikintu na kimwe kuri yo. Muramutse mubikoze, uwo bari umubiri w'Imana w'igihume. Woba ufise nkumbure nk'intoke zitandatu ku kiganza kimwe, canke amaboko atatu canke ikintu kongera ku kintu gukura ku kintu kuri wo woba ubuze ukuboko urutoki ni umubiri wuzuye wa Yesu Kristo kandi muri Kristo ni we ni umugabo umukwe umugeni araserukiwe muri we nawe nyene kandi abo bari biri numwe kuri uwo munsi muzomenya yuko ndi muri data kandi na data ari muri jewe nanje ndi muri mwebwe kandi namwe muri muri jewe mbega ishushikwiye kandi abizerera ijambo bukuri bajyakira muri ubwo buryo bagizera rero bararindira bihanganiye amasezerano yaryo yavugishijwe yose yo muri ko agaragara mu gihe cyayo wizera wese areretse ibyo wizera wese yameze magabo areretse niwe yahishuriye ibyo ubu rero ni murabe mu minsi y'ukuza k'umwami Yesu ni ku ni kuki abo bantu batamenye Yohana mu gihe Bibiliya yari yaravuze neza biciye muri Yesaya iti hazoba ijwi risemerera mu bugaragwa mutegura inzira y'umwami umuvugishwa n'Imana wa nyuma bari bafise ari we Maraki gatatu yavuze atumve ngira ntumi integuza yanje ndoranirize inzira imbere yanje ni kuki batabibonye kuko bari ko bararaba ikintu cyamaze kuba bashira ibyumviro byabo ku butumwa bunaka bwari bwaramaze gutangazwa imbere rero ntibabonye kugaragara kw'Imana kw'icyo gihe ku munsi babamwo kandi abakristo ahantu hose ni neza na neza hisigeze uyu mugoroba atagihushano ko n'ukuri abakristo ahantu bose bariko baragerageza gusubira kwitegeka umwendegwa ko umushinga nahe Rutere yanditse cyangwa umushinga nahe Wesley Sankifini no Calvin abo nta numwe muri twebwe ashobora kubavuga nabi ariko ivyo byari by'igihe cyaheze abafarisayo basubira inyuma kurabe ibyo Mose yavuze hama bakavuga bati dufise Mose ntituzi iyo wewe wajuva ariko mwibuka igihe Mose yari hariya ntibari bazi iyo we yari yajava murabona n'ubu ntibitangaje yuko Yesu yababwiye ati murashariza imva z'abavugishwa n'Imana kandi ni mwebwe mwazibashizemwo ubutumwa bwabo bumaze kurengana ubutumwa buraza abantu barabubona bakabutwenga isira bikora hanyuma rero intumwa imaze guheza n'ubutumwa bwamaze gutangwa rero baca bubaka idini kuri bwo kuri ubwo butumwa kandi aho burapfa neza na neza aho nyene ntibasubira kugira ubuzima ukundi mwitegereza akanya gato ya gusa kuri bamwe muri mwebwe mwabantu mwe kandi cyane cyane ndavuga mwebwe abakatolika muratahura murigera musoma inkuru z'akayise kayize k'ishengero katolika y'i Roma bijanye n'ivyo abapfiriye ukwizera batangaza ku wera Augustino w'Hippo ukunwene amamiliyoni y'abantu b'inzira karengane bishwe ndibagiye sinshobora kuvuga igitigiri nyacyo ariko kirenga amamiliyari kuva kuri wera Hippo uwera Augustino w'Hippo muri Afrika yatangaje ko atagukekeranya bwari ubugombe bw'Imana kwicuwari we wese yahakanisha ishengero katolika y'i Roma mbega muratahura yuko muri ibyo yuko uwera Patrick atigeze yemegwa nk'umukatolika w'i Roma gushika amaze gupfa yahakana papa kubw'ibyo yakora byose kandi ishengero katolika ubwaryo yishe ibihumbi icumi by'abana bayo mwari muzi ko ishengero katolika ryaturiye Jeanne d'Arc uwo mugore mutoya w'umugororotsi ku gicaniro nk'uko bavuga yuko yari umupfumukazi haheze imyaka amajana abiri barazuye imibiri yabo bapatiri bamaze kubona ko bihenze baca babata mu kiyaga batabahambye mu isi isengewe kugira ngo bihane ntimureke ngo umunsi ubarengane ntimube ibipfu mbega ukunge nabo baherezi bamwe bacira kwiteka Yesu bo kwifuza kugaruka kuri uyu mugoroba ikintu kimwe cyonyene ntibigeze kubona ibyavugishijwe kuri iyo saha Yesu yavuze ati murasesa mu byanditswe kuko muri byo mwiyumvira canke bambe mugira ngo muri byo niho muvise ubugingo budashira kandi ibyanditswe nibyo bibabwira uwo ndiwe byo muri ico gihe Murabe Bibiliya ntishobora kwihenda icyo ni ikintu idashobora gukora ijambo ry'Imana kwihenda kuko rivuga bitaraba ibikorwa by'umwanditsi waryo imbere yuko abikora rero hariho amahigwe incuri imwe ku gihumbi aho umuntu ashobora kuvuga ikintu kitaraba bijanye n'ikintu canke ikindi kizoshika hanyuma kigashika ariko agenekereje neza ikibanza icyo kintu kizoberamwo bigabanya amahirwe yiwe nka kimwe mu bihumbi icumi avuze umunsi icyo kintu kizoshika bigabanya amahirwe nko kuri kimwe ku muriyoni no ku muntu icyo kintu kizoshikira bigabanya amahirwe yiwe inshuro amamiliyaridi ariko iyi Bibiliya ikubwira neza na neza indege ari hehe n'icyo urindira kandi ntigeze yihenda na rimwe rero mu kiganiro gito nagize haheze iminsi mike hamwe n'umupatiri wo ku ishengero Scarlet Heart haruguru hariye yavuze ati mushinga na Branham ugerageza gushimikira ibiganiro kuri Bibiliya ati ariko ako ni kahise k'ishengero navuze ni kahise ni Imana ubwayo mu nyuguti yavuze ati Imana iri mu ishengero ryayo navuze nti Imana iri mu ijambo kandi ikintu cyose kinyuranye naryo kibi kinyoma kuko yavuze ati ijambo ryanje riba ukuri kandi ijambo ryose ry'umuntu riba ikinyoma yavuze ati ntidutegerezwa guharira navuze nti sinyigeze ndagusaba guharira ariko birivuga iti enda nimuze twitahure ivuga bitaraba ibikorwa by'umwanditsi imbere y'uko abikora nuko rero ibyo bimaze kuvugishwa bica bishira umugabo n'umugore wese ku ntebe y'urubanza atakwiregura niwafata ico abamethodiste bayivuga ko ico ababadisti bayivuga ko ico abakatolika bavuga n'ico abapentekote bavuga canke irindi shengero ryari ryo ryose usanga ubonye guhemukirwa ku rubanza ariko urindiranye igishika ico Bibiliya ivuga ko kigiye gushika rero iyo gishitse ucumenya ibyo bibaye rero ntibigaragarira amaso ya bose kugira ngo abantu bose bashobore kubibona kukaba nkako Yesu yarashimiye Imana kuko yanyegeje ibyo bintu abahanga n'abanyabwenge no kuba yabishuriye abana bato biteguriye kwiga mwiyumvira Imana mushobora byose yice mu ijambo ryayo bwite hamwe n'ubushobozi bwo guhumisha umutunzi n'abisoni nke n'abanyabwenge igahumisha amaso yabo ku buryo badashobora kumubona kandi akugurura amaso y'abakene n'abatize mwitegereza aba bantu bari bavuye Emmaus yavuze yuko ubwenge bwabo bwari bwababujije kumumenya bavuganye nawe kandi ntibigeze bamenya uwo yariwe umunsi wose Imana ishobora gukora ibyo kuko ni Imana ibyo nibyo yakoze neza na neza kuri bajye bapatiri abo banyabwenge bivyanditswe kuko byari byanditswe yuko yategerezwa kubikora Imana yahumishije amaso yabo kugira ngo turonke amahigwe murabe ntibashobora kubona uko bo bari abanyabwenge gute uko bo bari abapatiri bate ibyo bari bakoze byose naho nyene ntibashobora kubibona kuko bari mumyi ukubona kwabo kwashobora kuba ari 20 kuri 20 by'umubiri ariko kubona kwabo mu buryo bwa mpemu ikintu kimwe nambye ngerageza kuvuga muri iki gitondo kuvyerekeye ubusambanyi bw'abagore bambara uko bambara ubu ni abasambanyi mu gitabo cy'Imana baragigwa n'ubusambanyi gihe cyose bambaye impuzu zerekana ubusambanyi ubugingo bwabo batabizi nibaza yuko abo bagore benshi muri bo ibihumbi muri bo atakibagira kandi nta buryo na bumwe busambana kandi abo bagore bagowe kubera umuntu munaka abareka bagakora ibyo adaciriye kwiteka icyo kintu kandi avuga ukuri barasambana kuko nkako Bibiliya ivuga iti umumaraya yicaye ku mazi menshi uwo ababi bose bo ku isi n'abantu bo ku isi amashengero n'ibihumbi basambana nawe mu buryo bwa mpemu kandi yari nyina w'abamaraya amadini turaba Bibiliya ko Imana ntidusiga mu mwijima yarungitse Bibiliya kugira ngo itubwire bitaraba ibintu bishika imbere ko biba nkuko bizoba biteye n'umwanya bizoshikira uburi n'ikintu gisa no kuraba kukiranga minsi kugira ngo ubone itariki yariyo namba wiyumvira uravuga yuko ari kwa gatandatu ni nk'umunsi w'inga n'igikiraba kukiranga minsi kizokwereka igihe turimwo yubona ibikorwa by'abantu humbure baje ku ishengero mukabona mukumva inkengeri zivuga muribaza umunsi turimo murabi ikirenga minsi kizobereka igihe icyaricyo kandi yo ubonye ishengero rija mu byisi nkuko byari bimeze mu gihe cya Sodomu mukabona iby'amashengero mu gihe yose yinjira mu gusenga ibigigwamana no gusenga Imana y'iki gihe kibi kubona ibyo hanyuma rero kubona umugwi mutoya w'inke wakoraniye mu guhumekerwa kw'Imana werekana ubugira kandi ubuzima bwari muri Yesu Kristo mu bice by'ibyanditswe byotegerejwe gushika murazi gihe tubayemwo. Ino Bibiliya iravuga bitaraba mu buvugishwa umunsi tuko turabamwo n'igihe tuko turabamwo n'ubwoko bw'ibintu byotegerejwe kuzoshika. Ibivugwa bitarashika neza na neza urudome kurundi kandi ntiyigera yihenda ku gihe na kimwe. Ibihe byose nta gihe na kimwe irigera yihenda ko kandi ntibizoba kuko abatoranijwe kubibona bazobibona. Yesu yavuze ati nta muntu aza kuri jewe Data atamunkwegeye kandi abo Data yampaye bose bazozana ijambo rifatana n'ijambo ntirishobora gukora ikindi kintu. Turabizi igihe tubayemo ariko kuko byamye mu bihe byose abantu barereka abagabo bagashira insobanuro zabo muri rino jambo kandi bikatuma bahumishwa ku bintu byashitse. Ikintu kimwe cyakozwe ku bafarisayo n'abasadukayo n'igihe Pawulo yaje hariya kandi akagerageza kuvuga ibyanditswe hanyuma umuntu umwe amukubita ikofe kuko yari se umuhereze mukuru imvaze kuyengeje hanyuma rero bararushije kubona Imana igaragaza ijambo ryayo ryavugishijwe. Murabona Bibiliya ntigwanya ubwayo, Bibiliya n'Imana nta kugwanya kuri mu Mana, Imana iratunganya ariko abantu n'insiguro yabo bwite. Rero murabereka ndabereke bagenza amashengero ntashobora kwemeranya ubwayo ku nsiguro yayo. Abametodiste ntibashobora kwemeranya n'ababatiste, ababatiste n'abapreseptoriyani, abapreseptoriyani n'abapentekote kandi hafi amadini 40 atandukanye y'abapentekote ntashobora kwemerana. Rero murabona ibyo byoshobora kuba Babuloni kandi uruzazane ariko Imana iratanga isiguro yayo bwite ku ijambo ryayo. Yarasezeranije icyo kintu kandi rero iragikora ubwayo, iratanga ubwayo insiguro yayo kuko irimenyekanisha ubwayo muri iyo saha aho umubiri wa Kristo ugeze utera imbere kuva mu kirenge gushika ku mutwe. Mwitegereze rero niyo mpamvu aba bantu batavyumva kuko bumviriza icundi muntu abivuga ko aho gusoma ijambo nkuko Yesu yababwiye kubikora kandi ivyo nivyo ni shingira intahe ni musese ivyanditswe muri byo mugira ngo mufise ubugingo budashira kandi ivyo ari byo bishingira intahe. Mu yandi majambo umvirize iki musoma ibyanditswe kandi mubona icyo Mesaya utegerejwe gukora. Murabe igihe Mesaya utegerejwe kuzira ko murabe wategezwa kwitangira imbere ya Mesaya. Murabe ku isaha hategezwa kuba ijwi ry'usemerera mu bugaragwa Yohana kandi mwamufashe neza na neza uko mwigombeye. Murabe icyo jewe n'utegerejwe gukora ni naza. None rero mwakoze iki? Narana niwe gukora ivyo. Murabona ni Yesu avuga narananiwe gukora ivyo. Mwitegereze mu gihe tubandanya dusesa mu byanditswe kuri uyu muhingamo ukunge ni ibintu byose byari byaravugishijwe kuri we byashitse neza na neza nkuko byotegerejwe gushika. Wotegerejwe kumenya ibyo byashitse. Uwo musore ashikuza yarahagurutse w'imyaka nka 33 canke afise imyaka 30 kandi yamanutse hariya aremeza ko hari imico y'ubwoko bwose n'inuma ziguruka ziduga kandi yemwe byari ibitera soni. Bavuga bati yavutse ku bavyeyi bataraganye bemeza ko yavutse atamibonano y'ubugabo n'ubugore ibaye. Ntibotegerezwe kumenya ibyo Yesaya yavuze muri Yesaya 9:6 kuko umwana atuvukiye. Ntibotegerezwe kumenya yuko umuvugishwa Yesaya yari yaravuze ati inkumi zosama inda. Botegerezwe kuba baramenye ibi bintu ariko murabona uko byari bimeze nuko ibyo babishyira ahantu hanaka kure cyane muri kazoza kandi uwo mugabo kuri bo janye nuko bamuvuze ariko yarababariye ati musese mu byanditswe kuko mwiyumvira yuko muri byo ariho mufise ubugingo budashira kandi nibyo nyene ubwa byo binshingira ntahe ubutumwa bwanje atari ibyo umunyeteologia yavuze ariko iby'Imana mu ijambo giwe bwite yavuze ko byoshitse amen niko biri muri nubu musese mu byanditswe kuko nibyo bitubwira isaha turiko turabamwo bitubwira neza ikizoba muri iki gihe nibyo mwotegerejwe kushimikiriza kwishimikiza kuko nibyo bitwemeza Yesu Kristo wari we kuko bibiliya ivuga yuko niwaundinye neje uno munsi nibihe bidashira kuko we ni ugwishurwa kw'ijambo mu gihe ntibishobora kubukundi rero bumvirije insiguro y'umuntu babona ukugaragara kw'ijambo kwashitse barananirwa kubibona kuko bariko barabandanya gushika mu gice cyose ariko kuko bumviriza kandi Yesu yavuze ati ni abarongozi b'impumyi kandi iyo n'impumyi irongoye yinde mpumyi ni iki kibashikira ubu mwibuke Bibiliya yaravuze bitaraba yuko ico gihe cy'amadini igihe cya Laodikiya cyari impumyi bari bamwirukanye mu ishengero nta gihe ikindi gihe cy'ishengero aho Yesu yari hanze ariko mu gihe cy'ishengero cya Laodikiya yari hanze yashaka kugaruka imbere ati ehe ndi ku rugi kandi ndadodora yategerezwa kuba ari imbere ariko yavuze ati kuko avuga uti ndi umukire ndatunze kandi ntacu nkenye kandi ntuze yuko uri impumyi urongori yindi impumyi umukene muri mpemu ugowe wafutanye uri gusa kandi nta vyuzi mbega umuntu ari gusa mwibarabara umutinde impumyi kandi azi yuko afise ubwenge bukwiye kuburyo uwo mubwira yuko ari gusa yogerageza kubwira ico abikoze ko ariko igihe uzungurije umutwe kandi ukavuga uti ibyo sindabishaka urinde kugira ngo mbwire ico nkora ndazaho magaze rero namba ibyo bidateye agahinda sindabize kandi niho nyine neza na neza Imana yiyi Bibiliya yavuze ku ishengero rizoba riri muri iki gihe kibi ubunyeneye muri iki gihe cyanyuma cy'ishengero tubayemwo murabe ariko ku bantu jewe ndakangira abo bose nkunda rero mukangiriwe n'umwami kuvyo muri ko murakora ni mubivemwe muje kure yabyo jewe ndakangira abo bose nkunda rero tubonye Imana none byari kugenda gute iyo abo bafarisayo bavuga bati murindira kanya gatoye urya mugabo yadusotoye yavuze ati ni musisi byanditswe kuko mwiyumvira ko muri ibyo mufise ubugingo budashira birashingira intahe byobaye byiza ko suzumi byanditswe kugira ngo ndabe icyo yotegerejwe gukora uwariwe nico tegerejwe gushika notegerejwe kubisuzuma kugira ngo ndabe ibyari ivyo aho gukora ivyo bagiye kubaherezi baca barababaza bati nibiki murabona ubudasa botegerejwe kuba babandanije gusoma ijambo mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere Bibiliya yavuze ati Imana mu bihe byinshi ni ukuvuga mu bihe bya kera no mu buryo bwinshi yanditse Bibiliya biciye mu bavugishwa nayo ubu murabe yanditse Bibiliya mu nzira we nyene yitoreye murabona rero ntiyategerezwa kuyandika muri ubu buryo nta nubwo yotegerezwa gukiza umuntu biciye mu maraso ntiyategerezwa kuvuga ubutumwa bwiza biciye mu muntu yari gushobora kureka izuba cyangwa ukwezi cyangwa inyenyeri bikavuga ubutumwa bwiza yoshobora kureka imiyaga ikaririmba ubutumwa bwiza ariko yahisemo umuntu kandi yahisemo inzira ijambo ryayo izanana kandi rero barabavugishwa bayo bari baratoranijwe kandi bagenywe imbere y'igihe bari igice cy'ijambo ry'Imana batangaza guhishurwa ku ijambo rya muri ico gihe no muri uwo mwanya kuko ijambo ry'Imana ryaje kubavugishwa n'Imana gusa na narimwe riza kubanya teolojia munyereke ibyanditswe riza kubavugishwa n'Imana gusa Imana ntishobora kubesha rero Imana yaranditse Bibiliya ikoresheje urutonde yahisemwo kandi biciye mu vugishwa we nyene itoreye atarabavugishwa umuntu yatoye ariko abavugishwa Imana yatoranije rero abayizera barindira gushitswa kwica umuvugishwa wabo yavuze kandi nico kiberekana yuko ari abavugishwa b'Imana kuko ubwa mbere barahumekewe hanyuma baguma neza na neza ku ijambo ry'igihe rero bimuranga n'ivyo murabona twarabibonye ku munsi w'iyinguhetse abavugishwa b'ibinyoma benshi bazokwa duka kandi kugira ngo tuvyerekane twaravuze ukuntu baramuna munsi bombe bari barasizwe na mpemu umwe muri bo yaravuze ati twese turi bamwe muze tuje hamwe dushire abakobwa bacu n'ibindi byose hamwe turafise abakobwa beza hano kandi namwe imisore muze ngaha kandi mwitorere umugeni mwiza byose ni byiza twese turi ngaha rimwe byari byo byose ubwoko bumwe Imana ntiyigeze ibibaharira baratyumvirije murabona ise n'abantu barondera barondera aho bazunguruka inzira ya hafi ariko nta nzira ya hafi mu ijambo ry'Imana hari urugero rumwe tegerezwa kwikeba ubwawe kugira ngo kwirane n'ubwo rugero si ukugerageza gukeba ubwo rugero kugira ngo rugukwire abantu bose bategerezwa gukora ibyo niyo inzira yonyene Imana ibikoreramwo murabo bo abizera barindira yuko ijambo ryemezwa murabona ntiryanditswe n'umuntu ariko ryanditswe n'umwami Imana kubw'ivyo isi si igitabo cy'umuntu umuntu umwe avuza ati ni inyandiko za kera z'igiheburayo gusa abaheburayo bari kwandika ikete ribacira kwite kubwabo mbega iryo hanga ryiza ry'abayuda bishima kandi biyerekana bari kwandika ibigabitanyo byabo bwite bishira kwite kubwabo atankeka habe namba kuyaga ibicumuro byabo ko baguye mu bigiga bw'Imana ko basambanye bagwanye ijambo ry'Imana oya oya nti bari kuvuga ivyo rigahanga giyemera si igitabo cy'umuntu ni igitabo cy'Imana kandi umuntu yerekwa canke yumvijwe ry'Imana ntigeza bitahura kenshi ubwiwe mu bihe byinshi murabona umuntu ntiyanditse Bibiliya Imana yanditse Bibiliya si igitabo cy'umuntu ni igitabo cy'Imana ni ibyumviro by'Imana byavuzwe biciye mu kanwa k'abantu ibyo nibyo bya yikoze Bibiliya icyumviro cyavuzwe ni ijambo kandi ku ntango hari icyumviro cy'Imana yarakivuza aciye mu kanwa k'abavugishwa bayo kandi yaracyemeje biciye mu bakozi bayo murabona mwitegereze Imana irafise ukugene igira itora mu gutoranya igena abavugishwa bo mu gihe cyose mu birabe iragera uko umuvugishwa zoba meze bijanye n'ico gihe murabona ishira uko iyo ibigenza uko yigenza kwiwe ko kwigenza kwiwe mu muco ikora ibikora byose irawuzuza yaba yarize canke atize ishiraho impano uburyo azovuga ubwo butumwa impano azogira n'ubutumwa bw'ico gihe Imana yatoranije ico kintu co kogishika kandi nta kintu gishobora kuja mu mwanya wacu sindajwe ishinga n'icari co n'igitigiri cy'ibikorwa by'abantu byoba bihare hana kimwe cyo ufata umwanya wabyo atoranije uwo muntu humbure umuntu atize byoshoboka ko yoba yaramutoranije kuba mu bwoko bw'undi muntu uko yoba ameze kose imuha ikibanza ciwe impano yiwe imuha uko zoba ameze uko yigenza kandi ko byo bameze kose ukuntu avuga n'ivyo akora byose itunganya umuntu w'ico giye ku buryo ashobora kuzana abantu b'ico gihe n'ivyo irabikora ku mpera y'igihe cyose y'ishengero rimaze guhindukirira isi n'icaha kandi rikishimikiza insiguro z'ijambo ry'umuntu nk'uko byama iminsi yose mu mpera y'igihe cyose bisanga bari mu mwanda w'abanyeteoroje n'abapatiri babo ku buryo byamara umwanda insiguro zabo zamari ibinyoma nta na rimwe zaretse kuba ibinyoma kandi nta na rimwe ijambo ry'Imana ryaretse kuba ukuri nguko ngubwo ubudasa rero murabona Imana yaranditse Bibiliya ubwayo ubu Imana irashobora kuvuga Mose yaravuze ko yavuganye nawe Yeremiya yavuze ati yashize amajambo mu kanwa kanje kandi Imana irashobora kwa ndika yaranditse ibyagezwe 10 n'urutoke rwayo yaranditse ku mpume za Babuloni kandi mwibuke mu isezerano rya kera honyene incuro 2000 abavugishwa bavuze batuko niko uhoraho agize Imana irashobora kuvuga Imana irashobora kwandika tankeka hafi 90% ya Matayo Mariko Luka na Yohana ni amajambo y'Imana ubwayo Yesu Kristo aravuga rero namba Imana ishobora kwandika namba Imana ishobora gusoma namba Imana ishobora kuvuga ntishobora gutuma abandi bakora ibyo nyene ntiyabwiye Mose ati ninde atuma umuntu abikiragi canke ninde amuha kuvuga Imana yaranditse Bibiliya biciye mu bavugishwa uburyo bwayo bwo kubikora ubu igihe cyose ishengero rivangiwe kandi Imana yari ibizi imbere ko byobaye kuko imenye ibintu byose imbere yuko biba rero ifise umuvugishwa wayo umwe uwo yateguriye kijya gihe kugira ngo ahamagare abo bayatoranije biciye mu ijambo ryayo byagaragajwe n'ibimenyetso n'imitangaza hamwe no kugaragazwa ku ijambo ryayo mu kugaragaza ijambo n'ibimenyetso bijana naryo nk'uko yabisezeranye tangisigiro nyayo muvugisha ubwiwe amaze kugaragazwa bose baramwanka kiretsa batoranijwa bo yarungikiwe rero suzuma umwanya wose kandi urabe namburi ukuri canke atari ukuri abo yarungikiwe bose yaje mubiwe kandi abiwe ntibamwakiriye ariko abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana murabe isuzumwa ryose ry'ijambo mu burorero bwose kandi impera y'igihe cyose canke kugasongero canke imita mwiteranirizo nk'uko yabyigishije kenshi murabe mu gihe cya Nowa kugasongera imbere y'urubanza niki gicashitse Nowa wabaye umuryango wiwe gusa wizeye uwo mugabo abandi bagiye baramushinyagurira kandi si yose yarasanganguwe mu minsi ya Aburahamu umugwi wa Aburahamu wonyene niwe wizeye igihe abamarayika bagenda kandi bakavuga ubutumwa muri Sodomu Loti wenyene n'umugore wiwe n'abakobwa biwe babiri barasohotse hanyuma umugore wa Loti yarahindukiye acacika inkingi y'umunyu mu gihe cya Mose batoranijwe bo muri Isirayeli bonyene barasohotse kandi Farawo yaramwanka mu gihe cya Eliya ibintu byose nka byose ukuyemo abantu 7000 umwe wese muri bo yaramwanka igihe cyose mu gihe cya Yeremiya yemwe bamutere ibyamwa biteze kandi bakamwita umuntu ashikuza kuko yajyamiye urubavu iminsi myinshi hanyuma urundi rubavu kandi yari yatoye ibintu kandi abigira ibimenyetso baramwanka Yesaya umuvugishwa yaciriye kwiteka ryahanga cyane gose kugezaho ba Musa turamwo kabiri nk'umusumeno nivyo Yohana umubatizi yari umuntu wo mwishamba hepfo hariya umusazi yavuze induru cyane bose kiretse bari yabigishwa yeretse Yesu Kristo nk'ishengero ngivyo Yohana yari yateguye ihanga nibangahe yaronse woshobora ubaharura ku rutoke ibiganza bibiri ku ntoke canke gitigiri cabo Yohana ye retse Yesu igihe yaza ubimeze gute kukuza kuwe kwa kabiri mu byumvire ko ariko iyo abizera bibiliya bukuri babonye ijambo rigaragara neza ko ari igihe barizera nta buryo na bumwe bwo kuri babuza kugizera mbere ba matanishi gishinga ntaye cyabo n'ama raso yabo baragizera rero ni kubgabo abaturanijwe abo muri ico gihe babona kandi bizera abandi ntibashobora no kubibona barahumishijwe rero bavuga muravuga muti ntibashobora kubibona rero cyo kimwe na Baramu kubera iki Baramu atashobora kubona ivyo yari umuvugishwa yasizwe kubera iki Farao atashobora kubona ivyo igihe yabona ukuboko kw'Imana kururuka kugakora ibitangaza hariya byakompanaje umutima wiwe gusa sivyo kubera iki data natashura kubibona umuyuda ubwiwe yari aho nyene yari yaraciye mu kiyaga gipfuye kandi yarariye manu igihe cyose mu ijoro yakora yakoroka imeze neza kandi naho nyene ntiyashobora kubibona kubera iki kora atabibonye kubera iki Kayafa atabibonye yari we muntu mukuru w'idini ku isi yose muri icyo gihe kubera iki atabibonye ko yari Mesiya kubera iki Yuda atabibonye Yuda ari kumwe nabo neza na neza agendana nabo akorana ibitangaza nabo ari ku jambo ryategerezwa gushitswa birivuga yuko bahagurukijwe ngo bafate ico kibanza bahagurukijwe kubera iyo mpamvu uko nukuri abaroma 8 niko havuga rero abizera barashobora kubona ijambo ryigiza umubiri mu ruganwe rwabo Imana ivuga rero abo bizera bukuriye abo ibihumbi ndwi canke baramajanindwi mu gihe cya Eliya ibihumbi ndwi nivyo nivyo mu gihe cya Eliya hariho abantu ibihumbi ndwi ku bantu hafi miliyoni 2 canke 3 babonye ko ivyo byari byo atari numwe kwijana by'abantu turavye ariko barabonye ko ivyo byari byo babonye Imana yigaragaje urya mutamakazi w'umupfakazi Eliya yarungitswe ko yagiye gutora ziri yankwingo ateke agatsima kandi bikwiye gusa kugira ngo acumba agatsima kiwe kumuhungu wiwe maze bace bapfa ariko Rabeliya yaravuze ati ncumbira kamwe ubwa mbere kuko ni guhoraho agize ako gaseke nikazoshira mwifu kandi nako gakaraba nikazo kamamwo amavuta gushitse umunsi uhoraho Imana azorekurira imvura kwese atakibazo yafashe ubwo nyene ivyo gukora cyo gukora ako gatsima maze arakamuha yaravuze ati banzo cumbire uheze ugende gucumba kamwe kiwawe n'umuhungu wawe kuko yarumvise uwo mugabo maze aramuraba yari urubuto rwatoranijwe benshi mubo baravuga bati ehe wa mutama yataye umutwe kandi Imana yamutumye kubera we mwibuke Eliya baravuze bati ni we uri kuratera ingorane Isiraeli yavuze ati ni wewe wateje ingorane Isiraeli murabo Imana ni jambo ryandi yariko arashingira intahe jambo giyubwiwe rero birivuga yuko bari bahagurukijwe kubwiyo mpamvu ariko utize ariko rero iyo wizera ukuri ashobora kubona ijambo gico gihe gizigiza umubere Imana ivuga mu kanwa k'umuntu kandi rero ikora neza na neza icyo yavuze yokozi ibyo biba bihagije rero ni murabi bisigaye ni murabi bimenyetso ni mwarabi bimenyetso muzocika basaza tankeka neza na neza nk'isi abavugishwa bibinyoma bazohaguruka kandi berekane ibimenyetso n'ibitangaza bizohenda abatoranijwe yaba byoshoboka rabijambo aba baherezi aba bavugishwa muvugishwa w'umuheburayo ahagaze hariya Zedekiya afise amahembe abiri manini ya gose kandi avuga ati ndu muvugishwa yatoranijwe n'Imana n'ukuri fise amajana 399 hanyene kumwe nanje na mpemu yera ari kuri twebwe ashinga intaye kandi avuga ko kijya gihugu ari cyacu reka tuduge tugifate kandi ku bwa mahembe ahabu azokwirukana umwansi ave mu gihugu cyacu kuko Imana yaduhaye iki gihugu raba rero umuntu asenga umuntu mwiza Yehoshafati yaravuze ati nta wundi umwe mufise wundi umwe hariho amajanane bahuje inama yaravuze ati ego hariho uwundi umwe ari hari ariko ndamwanka yaravuze ati yama ariko aradutuka twese kandi atubwira ingene turi abanyavyaha canke ibintu byose aravuga ati ndamwanka we ni Mikaya mwene Imura yavuze ati yo nimureke umwami ngo avuge uko genda mumuzane maze mureke twumve ibyo avuga kubw'ibyo baramuzanye hariya yaravuze ati nimumpira ijoro maze ndaja kuraba icyo umwami abivuga ko ahabu yavuze ati ndagusabe ntugire ikintu na kimwe umbarira ataro kuri nuko uwo muntu araza aravuga ati rero namba ushaka gusubira mu gufatanya kwiza uvuge gusa n'abandi Mika yaravuga ati ndaje kuvuga gusa iby'Imana ivuga murabona igitondo gikurikira baragenda abami bambara impunzu zabo baja mu irembo abantu bose babambanye muvugishwa yarahagaze hariya yaravuze ati rero wa mushikuziwe ubivuga kwiki yaravuze ati duga yaravuze ati ariko ndabonye Isiraeli isanzaye nk'intama zitagira umwungere yadugije ikiganza ciwe maze amukubita ikofe ku munwa muvugishwa yakubise umuvugishwa ikofe ku munwa rero abo bavugishwa bompi basizwe bahagaze ngaho baravugishijwe amajana 4 kuri umwe ivyo vyasa nibikomeye rero mubwinshi bw'abajenama siho hama agakiza ivana naho ico bariko barajenama ko ari ico ni inama yabiri nta gakiza kari ngaho ku mwami kandi yafashe ko inama yabo benshi ari yoyo ariko iyo ahagarara gusa akazingurura umuzingo maze akaraba ibyo Eliya yari yaramaze kuvuga rero Mikaya ntiyashobora kuvuga ikintu na kimwe ntiyarazi igihe nkumbure Imana yoba yaramuhariye kuri ibyo ariko bwa mbere na mbere nk'umuvugishwa yagiye ku Mana kurondera icyo Imana yavuze kandi yarabonye icyo Imana yavuze yavuze ati nabonye Imana ibyagiye ku ntebe nk'umwami maze iravuga abaje n'amabayo bose bo mu ijuru bayikikuje iravuga iti ni inde tworonka ngo amanuke ko sha aha ahabu ngo aze ngaha kugira ngo dushobore gushitsa ibyavugishijwe kuri we murabona abavugishwa Eliya yari yamaze kuvuga ati imbwa zizorigata amaraso yawe nuko rero yaravuze yuko we yabonye impwemu y'ububeshi ivi kuzimu iraduga imbere yiwe iravuga iti ndaje kumanuka maze ninjire mu bavugishwa biwe abavugishwa ba Ahabu maze ndabatere kuvugishwa ikinyoma rero Imana yari izi yuko abo bantu bibona canke buzuye teolojia cyane ku buryo biyumvira yuko ibintu byose byari bimeze neza kuri bo ntibari bigeze babona ijambo ry'igihe kubw'iyo nama yaravuze iti uzororanigwa abandanye umanuke rero igihe Mikaya yavuga ibyo byatumye bavugishwa byatumye bavugishwa basizwe n'impwemu mbi bari gucomora urutsinga ku telefone canke bakazimya radio canke ikindi cyari cyo cyose barumvise ibyo biza bigwanya barahaguruka maze barasohoka ariko raba ivyashitse rero Mikaya byamusabye gusuzumisha ibyo yeretswe n'ijambo ryanditswe kubw'ibyo aratahura yavuze ati ninaza shiriwe umugabo mwibohero mu muhe amazi ntica ntikize numukate w'intica ntikize ninagaruka tuzokwihurira yaravuze ati ni waramu kugarutse Imana ntizoba yigeze vugana nanje aho ni hamwe aba azi yuko ibyo yeretswe bijanye neza na neza n'ijambo ryose gico gihe cari gihe cha ahabu mwene data mushikanje iki ni gihe n'umwanya wo guhamagarirwa kuva i Babuloni imico kugaroba iringa hagendera mu muco hakibona itegereza bizera babonye ijambo yigaragaza maze baragizera Yesu yavuze ati intama zanje zirazijwe ryanje ijambo ryanje bimenyetso byanje ibyigihe uwikinyoma ntizizomukurikira ubureka dushike ku gisomwa cyacu kuko ndabona yuko ngiye kuja kure ndashaka gushimikira kurujya murongo w'amasengesho cyane reka tugaruke ku gisomwa turiko turaraba ubu mu mwanya mutoya ngaha rero bizobisubira gushika nk'uko byamye bishika nk'uko bisanzwe Imana yararungitse umuvugishwa wayo Yohana nk'uko ijambo ryayo ryari ryavuzwe ryasezeranywe muri Maraki gatatu umwe umve ntumye integuzi imbere yanjye ndoranize inzira Yohana yashingiye intahe ibyo nyene natwe turabona kandi muri Yesaya 40 ku murongo wa gatatu ko Yesaya yavuze ati hazobahijwe ry'uvugishwa usemerera mu bugaragwa nimutegure inzira y'Uhoraho murabona ubwo buvugishwa bwose kandi murabe mwitegereze munyarutse byanditswe byaramugaragaje igihe bavuga baturinde uri mese yavuze ati sindi we uri Yeremiya abavugishwa umwe muri bo yaravuze ati ndiwe ariko ndijwe ry'usemerera mu bugaragwa nk'uko umuvugishwa Yesaya yavuze uribaza yuko bari kubyizera oya mugenze kubera iki ntiyaje azananye mu ishengero ryabo ntiyari uwo murabona yagiye mu bugaragwa afise imyaka 9 maze avayo afise 30 ubutumwa bwiwe bwari buhambaye ku buryo butari guca mu ishuri rya teolojia yari we yategerezwa kwerekana uwo Mesiya kandi abantu bose bo mukwegereye muri iyi nzira canke iriya nzira rero Imana yamurungitse mu bugaragwa nyuma y'urupfu rwa se Zekariya kandi yari umuhereze ariko ntiyigeze akurikira inzira ya se kuko abavugishwa nti baturuka mu bintu bimeze nk'ibyo bava mu ntara zigoye mu bugaragwa nta muntu amenya aho baza bava cyangwa ingene bashika ku rubuga cyangwa ibyakahise kabo ibyo ari byo byose baraza gusa nyine bakigisha ijambo maze Imana ikabatwara nk'uko bakagenda ikira ashira ku iteka ubwo runganwe maze akabandanya agenda n'ijambo rya warindiriye wa munsi uhambaye ishengero ntiryamwize kuko ntiryari rizwi nabo ntibari bafise abantu handitswe ugusigwa amavuta kuriwe mu bitabo byabo kubw'iyo rero baramwanse murabona ntibizeye ijambo ry'Imana rishingiwe ntahe ku mugaragaro urudome ku rundi murabona Maraki gatatu ibyanditswe biri byo kumushingira ntahe Maraki gatatu na Yesaya 43 murabona ivyo byanditswe byompe byavuze ku muntu yagiraze ategura inzira y'Uhoraho yari afise ibirango umuntu byose kimwe ni kukindi wewe yategerezwa kuba uvugishwa nzoba nungikira Eliya Elisa kandi yari aho mu buryo bwose bugoye raba ingene kamere yiwe yari ijanye n'iya Eliya Eliya yari umuntu wo mu bugaragwa na Yohana yari uko umuntu wo mu ishyamba ntiyari umuntu yoroheje yari umuntu akara mwitegereze ubugira kandi Eliya yari umuntu yanka abagore yabwiye Zeberi ibijyanye no kwisiga amarangi kwiwe naho akwiriye kuja no kuva nkuko Yohana yari ameze Yezeberi yagerageje kwica Eliya arahira Imana ziwe ko yomukuye ku mutwe niko Herodiya yagize murabona mwami muraba ubutumwa bwabo muraba ibyo bakoze rero turabona yuko iyo basubiriza amaso inyuma kandi bakaba ico bibira yavuze kandi bakaba na kameremere k'uwo muntu n'ingene yari yaje neza na neza kugiye gikwiriye bijanye n'ibya ndiswe n'ibindi byose bariko bamenye ko yari we nk'abantu batandatu gereranije barabimenye nivyo abantu batarenga batandatu nibo babimenye bagiye kumwumviriza ariko ntibabyizeye murabona kubera iki ntibizeye kugaragazwa kubuvugishwa mu gihe cyabo murabe neza baramutwenze bamwita umushikuzi avuze ndoro umunyeshamba ataza ubwenge atace mu ishure na za hit hand tot carriage iziwe n'ibindi nk'uko bisanzwe bamusuzumisha indero yo mu ishure yiwe mubasuzumisha indongora mvugo yiwe ngene yambara yarakenyeye agapande kurushato rw'inama yambaye n'umusipi w'urushato rw'ingamiya yuzuye ubwoya hose yagendagenda mu manzi nta shengero nta ntebe yo mu ishengero nta gufatanya ntibashobora kubyemera basenga Imana y'isi murabona sindi ko ndashaka kuvuga rero yuko atabavugishwa bibinyoma baba nkayambure naya ariko ingene mwari mukwiye kubigenza n'ugusuzumisha ubutumwa bw'inkomoko ijambo mugaca mubibona ni igihe ikihe gihe birimwo n'ibyavugishijwe kuri ico gihe rero ubuvugishwa bwa Yohana bwashingiwe intaye mu rutonde rw'Imana bwayo raba ingene bitunguranye bibe yavuze iti ijambo ry'Uhoraho riza kubavugishwa kandi Yesu yari ijambo kandi Yohana yari ko aravugishwa kukuza kw'ijambo kugira ngo rishitswe nk'uko Yesu ijambo aza kumuvugishwa mu mazi yo ese ingene yari byiza ingene ridahusha murabona ijambo ryari kintu kimboneka rimwe muri ico gihe ng'umuvugishwa araje avuga ati ndijwe ijambo bavuze bati dutegerezwa gukora iki yavuze ati ibi mbereye no gupfundura utugozi tw'inkweto ziwe ariko hariho umwe ahagaze muri mwebwe ahantu hamwe niwe ababatiza muri mpwemu yera no mu muriro urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe ngo akure imbuga yiwe neza maze umuguruka uturire mu muriro utazima kandi imburira ingano mu kigega yo imbega muvugishwa Yesu yavuze yuko atamuntu yigeze abaho yavyawe n'umugore yamuruta gushika kuri uwo munsi yo ingene yemera ingene yarazaho yarahagaze yarahazi neza na neza yarumvise Imana ivuga kandi byari bijanye neza na neza n'ijambo kubw'ivyo rero ntiyatwara ntiyitwara ikivyo abantu bavuga yaragigishije kandi ararivugishwa uko byari kose kandi murabe iyo umuntu ahagarariye ikirukuri Imana itegerezwa gushingira intahe uwo muntu uko ari ukuri igihe Mose yamanuka hariya muri Egiputa amaze akavuga ati nari mu bugaragu hariya amaze mbona igisaka cya kumuriro kandi kidatemuka ndegera icyo gisaka amaze negereye hari inkingi y'umuriro hejuru nuko ijwi rivuga riti ndiho kandi ambwira ngo mfate inkoni mpeze manuke ngaha gukora ibitangaza maze Imana iraja gushingira intaye ijambo ryayo yarambuye inkoni yiwe haza imbaraga nisa zisa n'umwiza n'ibindi nuko rero mu gushingira intahe uwo muvugishwa yagarukanye abo bizera ku musozi nyene maze Imana iramanuka muri iyo nkingi y'umuriro nyene neza na neza kuri uwo musozi nyene maze yemeza yuko ibyo ari byo ubu ni murabe ibyo yakoze muri iki gihe neza na neza rero ijambo ryaje kumuvugishwa kandi rimushingire na yuko yari we muntu kuri umuntu nyene ibyanditswe byavuga yuko yobaye we ubu tumenye ariko cyonge Yesu yaje mwishusha itandukanye n'insigo yovugishwa bw'umuntu atare abantu bari baratsiguye ibyo uko byo baye bimeza atankeka abaperesepteriano baravyumvira yuko botegereje kuba aribora aba Imana ikoze ikintu cyari cyo cyose raba yandi madini yose ahagurukira ikintu kimwe ego nuko byamye bigenda bo bafise yambone na Diane ahantu hose raba neza bavuze igice cy'ijambo ariko bijanye n'ijambo ry'uvugisha urudome rwose barasubiriye kubihusha nk'uko byama bamwita umupfumu idayimoni Bezeburi kandi bavuga ko yigize Imana mu gihe botegereje kuba baramumenye ku bwa Bibiliya yabo nyene yuko yari Imana raba neza yari yaravugishijwe ko Yesaya 9:6 yavuze ati izina ryiwe azokwitwa Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho nta bandi ba data bazoba inyuma yaho kuko yari data wa mbere mu itanguriro niwe data wenyene yavuze ati ntimuze mwita umuntu numwe wo kwiriye isi data ukundi nyuma y'ivyo niwe mana y'ubushobozi na data wa twese ahoraho umujana mukama w'amahoro atankeka rero bari bamukoreye ivyo abavugishwa bari baratondaguye kuko bokoze neza na neza nkuko bari kubakora muri iki gihe cya Laodikia nyene bamushira hanze y'ishengero impumyi bagenda menya kandi ntabyo bazi neza na neza ibyo muvugishwa yavuze muhanuzo muri Bibiliya bamuhumishijwe ku migenzo y'abantu bamushize hanze ijambo hanze y'amashengero yabo nk'uko byama byari byaravugishijwe kuraba neza ubu kunyarutse ubu ntimushibi rero ikigwa ngiki ingene Yesu yimenyekanishije kuri abo bigishwa babiri ko yari Mesiya wabo ubu amaso yose muyerekeze nga kandi na hariya mu gihugu ibi ntibibacike ubu twaragerageje kubabwira yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana ryanditswe n'Imana ubwayo biciye mu kanwa kugukora by'umuntu Imana irashobora kwandika ubwayo Imana ishobora kuvuga ubwayo Imana ishobora gukora icyo ishaka ariko yahisemo ko umuntu abikora kuko umuntu yajyanditse ari gice cy'Imana kubw'ibyo ni Imana yanditse Bibiliya abantu ntibari bazi n'ibyo bari kubarandika mu byiyumviro byabo by'umuntu bashobora ko batemezanya naryo ariko barajyanditse turashobora Bibiliya yaravuze ngo abantu ba kera nk'uko baba basuniswe na mpemu yera Imana yakoresheje ibiganza byabo ikoresha amaso yabo mu kwerekwa ntibashobora kuvuga ikintu na kimwe kiretse ico baba bariko bararaba ntibashobora kuvuga ikintu na kimwe kuko yaganza ururimi rutoka ingingo zose z'umubiri zikagendera ku gikorwa cy'Imana ntibitangaje ko Bibiliya yavuze ko bari Imana bari gice cy'Imana we yari ukunengesera ku Imana mwitegereze ingene Yesu ijambo yatumye aba bigishwa babiri bari bajanjaguritse imitima bamenya ko yari Mesiya wabo umwe Mesiya ijambo ryasezeranywe mwitegereze ico yakoze yisunze ubuvugishwa mwitegereze imburabwenge bateba kwizera ibyo abahanuzi b'Imana banditse byose rero ntigeze avuga ati none ni iki ni ishengero ribivuga ko baramubari iyo nkuru bari bazi ibintu byose byashitse bari babaye rwose baratanguye baramubarira bati mbega wewe watsindaro gusa ngaha canke tuzi byabereye Yerusalemu yavuze ati ibihe bintu nkaho atarabize murabona rimwe na rimwe arakora ibintu kugira ngo arabico uja kubikoza murabona ati ibihe bintu yarinde ni gigi cyashitse mbega we watsindaro gusa kandi ariko aravugana nyene n'umuntu bari ba banye imyaka itatu n'igice kandi ntibamumenya ibihe bintu ni gike cyashitse ego bavuga bati Yesu w'i Nazareti yari umuhanuzi n'Imana nta gukekeranya dufise yari umushobozi munyabushobozi w'ija mu ijambo no mu bikorwa imbere y'abantu bose twaramubonye akora ibintu byamenyekanye nk'umuhanuzi w'Imana wo muri iki gihe turabize kandi twari twizeye ko yobaye umucunguzi ko yocunguye abisirayeli yarahindukiriye acavuga ati yemwe mwambura bwenge imitima yanyitevye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose bimwerekeye ko byotegerejwe gushika murabona mumurabe neza ubu yishimikiza ubuvugishwa mbega inkebuzo kubizera bavuga ko bamwizera muraba ukungene yinjiye mu kiganiro ntiyigeze azatumbere yavuga ati ndi Mesiya wanyu yashobora kuba yabikoze kuko yari we ariko murabe neza yigaragaje mu ijambo niho bo bimenye iyo yarabivuze yari gushobora no kubivuga kandi bikaba byo ariko igihe yagenda agatangura kuvuga ku byo abahanuzi bose bari bavuze kubimwerekeye kandi bakabibona rero bari gushobora kubyibwira namba bara abana b'Imana ariko yahangishije amaso yabo ibyo abahanuzi bari baravuze bitaraba n'ibyo bari baravuze ko mutegerejwe kwitega mu gihe cya Mesiya aho igihe ciwe cyari kigiye kugaragara we nka Yohana yararetse ijambo Bibiliya imenyekanisha ubutumwa bwabo nico umuhanuzi ukuri yakoze ego ntiyavuze atumbereje ati ni jewe ndi wosi umuhanuzi w'Imana ukuri ariko yavuze ati musubire mu byanditswe murabona nta narimwe areka gukora mu buryo bwiwe bwo gukora murabona yavuga ati turazi Mose yavuze ati iyo muba muzi Mose mwomenye yavuze ati Mose yanditse kuri jewe ati musesa mu byanditswe mwiyumvira ko muri byo mufise ubugingo budashira kandi byanditswe n'ibyo binshingira intahe mugende kandi murabe mu byanditswe kandi murabona aha niyigeze ahindura uburyo bwiwe bwo kubikora nta na rimwe yahinduye nta na rimwe ashobora guhindura kuko ni Imana idahinduka murabona murabe yahindukiriye abo bigishwa babiri Kiriyopa na mugenzi we ku nzira igihe Mawuzi amavuga yishimikije ibyanditswe avuga ati kuki muri imburabwenge zo kutizera ijambo ryose abantu banditse bijanye na Mesiya byategerejwe gushika yo mbega umunsi Yohana yakoze cyo kimwe nimusesi byanditswe musubire inyuma ati hategerezwa kuba ijwi ry'usemerera mu bugaragwa nje mvuye hehe murabona ivyo byotegerejwe gutuma ibintu bigaragara neza kuri bo nivyo byategerejwe ku kigaragaza uyu munsi ikintu tubona muhemu yera ariko arakora yaravuze igihe kimwe ati sesa mu byanditswe kandi ashaka dukora ibyo uno munsi raba yatanguye kuvugishwa bwa Mose birivuga itiwe yatanguye kuri Mose n'abandi bavugishwa bose ariko yatanguye kuri Mose umuhanuzi yaravuze Mose ati uhoraho Imana yanyu izo bahagurutse hagati muri mwebwe abantu hagati muri mwebwe abantu uhoraho Imana azohagurutsa umuvugishwa ubu yoshobora kuba yavuze ati Kiriyopa na mugenzi wawe hano mbega Mose ntiyavuze ko muri iyi minsi uhoraho Imana azohagurutsa umuhanuzi kandi uyu mugabo bambye mbega ntiyarahuje n'ibyo bisabwa rero Mose yaravugishijwe ibi kandi ntimwigeze muronka umuvugishwa haci imyaka amajana n'amajana kandi hano uyu mugabo arashitse kandi mbega ninde yari integuza y'uyu mugabo mwovuze uko muratahura kandi byose ibyo abahanuzi bamuvuze ko kubwo igihe ciwe yarabibabwiye byari bifise akamaro by'ukuri kumwumviriza mwokunze kumwumviriza n'okunze kumwumva avuga kumwumva avuga ibyobwiye abo bahanuzi ni bimwerekeye ariko ntigeze avuga ko yari we yabiberekera gusa mu buvugishwa aravuga gusa ati umuhanuzi yaravuze ko ibi bizoba murabona reka dusubire inyuma umwanya muto kandi ubureka twumvirize amajambo ubwiwe nyene yavuze raba hano ijambo ubwaryo rivuga ijambo ryayo ubwaryo nyene ijambo ubwaryo rivuga ijambo ryayo ubwaryo nyene si ukubabwica yari cyo ariko reka ijambo ryivugire rero baca bamenye uko yari we inyuguti z'ijambo zivuga iby'ijambo by'umubiri rivuga ijambo mu buryo bw'inyuguti yigaragaje by'ukuri nawe raba hano ubureka tumwumvirize avuga ingene ubu turazi ko bose bari bazi ibintu byaheruka kuba ibyo ni ukubambwa n'inkuru zo kuzuka mu mva nk'uko tugejeje kubisoma rero atumbera ijambo ry'ubuvugishwa rimwerekeye rero reka twiyumvire gusa uko yavuze ibi yavuze byinshi kuruta ibi ariko raba reka tuvuge ko tumwumve avuga ati zingurura muri Zekariya 11 ku murongo wa 12 kandi Mesiya ntitegerezwa kugurishwa bijanywe n'umuhanuzi biceri 30 by'ifeza murabo vuga mu gusako ujya mugabo yategerezwa kugurwa ibiceri 30 by'ifeza zingurura muri mwaronse ibyo byanditswe Zekariya 11 ku murongo wa 12 kandi rero yavuze ati mbega mwabonye ibyo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 41 ku murongo w'icyenda yahemukiwe n'abagenzi biwe kandi rero ubugira kandi muri Zekariya 13 ku murongo w'indwi yahebwe n'abigishwa biwe kandi muri Zaburi 35 ku murongo wa 11 yagirijwe n'ibyabona by'ibinyoma muravuga gusa ko yabibaye Isaya 53 ku murongo w'indwi yari hore imbere yabamwagiriza Yesaya 55:6 baramutonaguye niko umuhanuzi yavuze Zaburi 22 yarasembereye ku musaraba ati mana yanje mbe ni iki kikumpebesheje mbega yarabikoze hirya y'ejo ku muhingamo Zaburi 22 ubugira kandi 18 bagabuye impuzu ziwe mbega barakoze ivyo kandi Zaburi 22 ku murongo w'indwe gushitsa kuri 8 abansi biwe ishengero baramushinyaguriye Zaburi 22 ubugira kandi nta gufa ry'umubiri wiwe ryategerezwa kuvunika ariko yavutse ati batoboye ibirenge n'ibiganza byanje yanyegeje inyuma yiwe ibiganza byiwe atankeka muri icyo gihe Yesaya 53:12 havuga ko yapfiriye hagati y'inkozi z'ibibi Yesaya 5:6 avuga ko yabambwe hamwe n'abatunzi Zaburi 16:10 havuga ati sinzoreka ubugingo bwiwe kuzimu kandi sinzokundira uwera wanje ngo abore none Maraki 3 nti yabaye integuza y'uwo mugabo yo nokunze kumwumva avuga ibyo raba ibyavugishijwe raba rero ibyo bigereranyo byose yoshobora kuba yaraciriwe ku kubyereka Isaka mu itangiriro 22 ingene Imana yashushanywa na Isaka ingene data Aburahamu yafashe umwana wiwe bwite wari yikoreye inkwi gushika ku musozi hejuru kandi atange ku kimazo umwana wiwe bwite rero byari bitanguriye kubinjira yari yamaze kubabwira ko atabwenge bafise kuko batari abakuvugishwa bw'icyo gihe kandi rero byari bitunguriye kubinjira batanguye kubona ugushitswa kw'ibintu byose byashitse mu minsi mike yari iheze mu myaka 2 canke 3 yari hanze ugushitswa k'ubuvugishwa bw'icyo gihe byari rero ibyo bari bazi ko babambye umugenzi wabo Yesu yashikije ijambo ryose ry'ibyo kwari uko bamenye rero ko ujya mugabo by'ukuri yari we Mesiya ko yotegerezwa kuzuka mu bapfuye imva ntiyashobora kumwugumya sizokundira uwera wanje ngo abore nta jambo na rimwe ry'ubuvugishwa rishobora kudashika kandi yarazutse rero zijya ntumwa epfo mva umva iki gitondo bari mu kure yazutse mu bapfuye ni muzima ujya ni Mesia kubera iki ntimubihombe ibyo yakora ibango giwe n'ikintu cyose yakora cemeza amajambo urya muhanuzi yavuze ko ategerezwa gushika muri iki gihe yarashitse rero bari bazi ko yariwe umugenzi wabo babambye Yesu ko yabishikije ntibitangaje ko imitima yabo yarurumbira muri bo igihe yabavugisha rero bari bagenze ibirometero 10 kandi wamengani mu mwanya muto kandi hari ikindi kintu bakoze murabizi bari bumvise ubutumwa bw'amasaha atandatu bwerekeye ubuvugishwa bwagaragajwe ivyo nivyo yababwiriye mu nzira yarasohotse kuko yari neza hari ya Yerusalemu inyuma y'amasaha atandatu bari mu mastadio 60 bari bamaze birometero 10 mu nzira ije mausi uko niko biri kandi yababwiye ubutumwa bwerekeye ubuvugishwa bwagaragaye mu masaha atandatu kandi ntimunshirire urubanzi yo ndababwiye ubwanje bw'amasaha atatu rero murabona ariko raba bari bavuze ubutumwa we bari bumvise ubutumwa bw'amasaha atandatu kubavugishwa bwagaragajwe bwemejwe ubu igihe cyo mu kagoroba cyari cegereje murabizi ni wa undi nyene cyuno munsi no mu bihe bidashira yari yuguruye rero amaso yabo ngo bamenye ko abaheburayo 13:18 uko yari arejo n'uyu munsi niko ari bikwaza ko kwa mibihe bidashira kandi mu gihe cyo ku kagoroba ibintu bishika bisigurwa n'ubuvugishwa ibiba muri iki gihe kigezweho birashobora kwemezwa byoroshye namba wizeye ubuvugishwa bw'iki gihe yemwe mwambura bwenge muteba kwizera muguma muvyumvira ko kwizera ivyo abo bavugishwa n'Imana bose bavuze ku vyerekeye Mesiya mbega ntivyategerezwa gushika nuko acafata ivyo bintu vyabo nyuma abereka ko ivyo umuvugishwa n'Imana yavuze byategerezwa gushika rero batangura gutahura kubw'ivyo yavuze ati yagize nk'ukumengo agira abandanye urugendo bari bakunze umugabo bavuze bati wewe waduhaye ikintu ntitwigeze tubyiyumvira ni muzima hano hana akaba ariko baramuvugisha batabize kubw'ivyo kandi atankeka yababaranye umubabaro kandi abandanye urugendo ariko yararindiriye ko bamutumira ico ni carindiriye ijoro ko mumutumira rabigihe abo babigishwa bamutumira ngo basangire ku meza yabo niho yaca akora ikintu gisa n'icyo yakoze imbere y'ukubambwa kwiwe kandi amaraso yabo amaso yabo aca aruguruka bari bazi uburyo bwiwe ingene akora baramenye ibyo yakoze nawe yakoze rero gisa n'icyo yakoze mbere rero bavuze bati niwe kandi ubwo nyene baciye bahaguruka ngo babisemere nawe acama arahamagara kandi aho bafashe amasaha atandatu bumviriza ubwo butuma nkumure mu minota 20 bari basubiye inyuma kumubwira abandi ko yazutse atankeka ni muzima byo kore bagenzi uku ni ugushitswa kwa Maraki 4 uwera Luka 17 Yohana 15 yo nibindi byinshi byahishuriwe Yohana 10 ubuvugishwa bwinshi bushobora kuba bwerekeza neza na neza kuri iki gihe rero kandi mu gitabo cha Mariko na Matayo aho yavuga ko hazoba ibintu bitangaza bihambaye n'twomeza bizoboneka mu kirere kandi abantu bavyita udusahani duto tuguruka dushobora kuzimanganishwa n'inkomeze z'umuvuduko w'iciyumviro ubwenge bushobora kuza hajya ashobora kwandika ashobora kuvuga ashobora gukora icyo ari cyo cyose ashaka inkingi ihambaye y'umuriro uko yarahirejo n'uyu munsi niko anazokwama ibihe bidashira kandi ibintu biba ku isi amapiramide y'umwotsi aduga mu kirere ahantu hashobora kuba ikinyota cyangwa ikintu cyose ku birometero 48 byari byaravuzwe imbere y'igihe umwaka umwe n'amezi atandatu imbere y'uko biba ko bizobuko rero hindukira isa namu kandi uraburi kuraraba hasi nta jambo narimwe yigeze kudashitswa mu cyavuzwe kandi hano hari jambo ry'Imana ryanditswe gemeje kwa rukuri kandi ni igihe cyo kukagoro vugira kandi ndibaza namba yoshobora kugaruka kubwo buntu bwiwe rijoro kandi akora iki kintu gisa n'ico yuko ico gihereka dusenge kandi tubimusabe bimishika bisigurwa n'ubutumwa bwasigiwe mana mushobora byose dufashe mukunzi mana gutahura ibintu dutegereza kumenya gutahura iryo jambo kandi ubu mwami twumvise ubutumwa ubu kuva hafi imyaka 2000 bwanditswe mu bitabo kandi muri iki gihe cya nyuma bwaramanutse ubugira kandi hano kandi ubu ni gihe cy'akagoroba cegereje abametodiste ababatisti abapreseptoriano n'abandi benshi muri bo muri ibi bihe byahetse bavuganye nawe kandi nkumbure gusa werekeza uyu munsi uhambaye atari umunsi ntube nijoro nk'uko ubuhanuzi yabivuze ariko mu gihe cy'akagoroba hazaba umucyo Yesu yazutse mu mva abonekera Simoni n'abagore kandi arabiyereka ko ari muzima aho hari mu gitondo kandi rero ku mugoroba yaragarutse ubugira kandi ariko yaratemberanye na burya munsi abagiriza ubuhumyi bwabo ariko rero yarabimenyekanishije ubwiwe kuri bo mu gihe cyo kukagoroba Mwami ingo muri uku gufatanywa kwakira ijoro dufatanije n'ijambo mana biragoye gose uno munsi ko abantu bizera ariko ndagushimira ko hariho bamwe wahamagaye kandi ukabatoraniriza ubugingo budashira kandi wavuze uti abo data yampaye bose bazoza kuri jewe kandi ubu igihe imico yo kukagoroba iri kirara iraka ka igihe wamenye wanyemerera mwami ko atabuvugishwa na bumwe ku majana bwatanzwe bwananiwe gushishwa n'igihe na kimwe rero byo kuri namba bwaragaragajwe ni ku bwawe kuko nta muntu ashobora kuba ukuri nk'uko gusa nka Bibiliya nta muntu ashobora kwandika nta n'umwe mu kiringo cy'imyaka 3000 n'abanditsi 40 batandukanye ashobora kwandika ntihabe n'ikosa na rimwe muri yo mukunzi mana ndasenze ngo wigaragaze ubwawe iri joro mu Baheburayo 13:8 kuko warejo ariko kiri uyu munsi nikuzokwame bibe bidashira kandi ibikorwa wakoze ico gihe urabikura uyu munsi kandi warabisezeranye wavuze uti muri iyi minsi ya nyuma igihe iso bimeze nka Sodomu na Gomora kononekara turaraba abo bahungu basa gose n'abakobwa bambara impunzu nkabo kandi raba abakobwa bagerageza gukora nk'abahungu kandi raba abagore n'abagabo muri iki gihe cyononekaye raba ubusambanyi bwabaye ikigwamana cyo gusengwa ubutumwa bwasunikiwe hijya kandi kugenda amenya kwinjira mu isengero rya Laodikewe mana mbega igihe ngo umwami Yesu twimenyekanishe ko tubigusabye mu izina rya Yesu ubu ni gihe mucumunamitse imitwe yanyu amaso yanyu yugayengera ndababaza ikintu murize ko Imana iri hano mbega murize ko ibintu ikora uyu munsi ari uvugishwa gushikijwe mbega murize ko Yesu Kristo ari wa undeje uno munsi nibiye bidashira mbega murize ko igihe ari hano agaragara mu mubiri kubwa kijyage kandi kubikogwa yakoze hariya byotegerejwe gusubira gukogwa ubugira kandi muri iki gihe umuhanuzi yavuze uko bibira yavuze uko ibyanditswe byose byategerezwa gushitswa nibishobora kunanirwa mbega yigaragaje gutubwiwe mukuba ujya muhanuzi Mose yari yamuvuze kukumenya amabanga yo mu mitima y'abantu umugore yagoze ku bunyonga bw'impuzu yiwe arahindukira amazi avuga ati kwizera kwa kuragukijije igihe Simoni Petro yaja kuri we yaramenye izina ryiwe amubwira uwari wese uwari we kandi umukundwa nyene Yesu ntiyapfuye ni muzima ibihe byose Imana ishimwe kandi ndize yo muri iki gihe cy'akagoroba ko aduhamagara twese ubugira kandi we mami Yesu ingo hagati muri twebwe nturengane ngugumane narwe iri joro ryose gushika iri joro rica rero tureke tuzogendane nawe jo dutegezwa kukumenya mbushe bikukuza kwawe yuko urukundo rwawe n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe natwe ewe uhoraho mana turonze ibyo bintu turazi ku Imana yo nyene gusa ishobora kubikora muri iki gihe gihambaye Reka tuvuge ibi Mana Data wacu, imibiri yacu ni urusengero rwawe rukengeretse, ariko Mwami reka ubuntu bwawe bwe jejwe mpwemu yera wawe bizubu bitwoze gukekeranya kose no kubabazwa kose umwikeko wose n'akantu no gukekeranya kose koshobora kuba muri twebwe kugira ngo tube abidegembya atagukekeranya na kumwe ingo wature ushize ushize amanga nka Petero uti uri Kristo wa wundi nyenejo no munsi nibiye bidashira. Turizeye ko ijambo ari ukuri Mwami, reka tubone imbere yuko dutangura umurongo w'amasengesho. Mwami, wimenyekanisha ubwawe kuri twebwe nk'uko wavuze uti nk'uko byari mu gihe cya Loti, igihe Aburahamu ujya mugwe wasohotse urindiriye umwana yasezeranye Loti yari epfo hariya unyumviriza Billy Graham agezweho na Ora Robert muri iri gadini rinini hepfo hariya nk'igihugu. Ariko Aburahamu yari ingenzi tagira ideni na rimwe, gusa uyu mugwe muto wayerera mu gihugu cya bari bagiye kuragwa kandi abitonda bazoragwa. Ese umunsi umwe munsi y'igitutu cy'igiti igihe bari bicaye baruhutse, Imana yaramwanutse mu ishusho y'umuntu. Abamarayika babiri bamanuka i Sodomu kandi Imana mu mubiri w'umuntu yerekaniyo ya ico yari yabuze iti Aburahamu umugore Sara wawe ari hehe. Iminsi mike mbere yaho yari Aburahamu na Sarayi, Sarayi si Sara, umwami kaze kandi umuhamagaye mwiza mu izina ry'umwami kazi mukobwa w'umwami. Uhamagaye Aburahamu mu izina ryiwe Aburahamu se w'amahanga kandi wavuze uti ngiye kubagendera. Mana mutima uwo muhanuzi shobora kuba warasimburitse mbaguritse yarazi uwo wari neza ico gihe, ntibitangaje ko yogejwe ibirenge byawe akazana imfungurwa yari yarafise by'umwihariko yashize imbere yawe. Yarazi ko yari Imana ho rero yavuze ati Sara ari hehe nkuko umengo ntavyo yarazi. Kandi wewe Aburahamu yamubwiye ati ari mwihema inyuma yawe, kandi waravuze kigiye gushika, kandi nawe mu mutima wiwe warakekeranya. Kandi rero wamubwiye Aburahamu uti kuki Sara bikekeranije, avuga mu mutima wiwe ati ivyo bintu bishoboka kuba? Mbega hariho ikintu kigoye ku Mana? Ewe Mana Yesu, Imana yagaragaye mu ijambo wavuze uti nk'uko byari mu gihe cya Sodome isi ishobora kuba imeze uko nyene yu kurimburwa ku isi y'abanyamahanga gukora kw'Imana mu banyamahanga. Aho niho turi abanyesodomu gushika mu musokoro. Kandi rero wavuze ko uwo mwana w'umuntu ushushanwa iminsi yose nk'umuhanuzi azohishurwa ico gihe shitsa. Ayo majambo yawe Mana twebwe abana bawe bizeye turindiranye n'umutima w'imvuga kuri ko uturonse ukwizera Mwami, kugira igihe turonke umurongo w'amasengesho abantu bizere. Ni igihe cy'akagoroba Data, reka imico y'akagoroba y'umwana w'Imana we yari kandi ariho kandi azoza yigaragaza ubwayo kubwo buvugishwa yatanze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niteguriye ubu gusengera abagwayi, ariko ni ikintu kidasanzwe ingene uko bimeze igihe duhagarara ngaha mpagaze hano. Ubu nsaba abantu bari ngaha n'abari ku murongo wa telefone mu gihugu ngo bampinyuze ko Imana ikiri Imana, nishobora kunanirwa kandi icyo yasezeranye izogikora, ntizonanirwa kugikora kuko yasezeranye kugikora. Kubw'ibyo ndashobora gushyira ku mugaragaro ibyizigiro byanje mu byo yavuze. Rero ndindiriye kugaruka kwiwe, ndindiriye guseruka kwiwe umwanya uwo ari wo wose, kuko yavuze ati ku isaha mutanye niyumvira ko isi itaranyumvira ko renu hazoserukira. Ubi ivyo nzi ndi mu rusengero rwanje hano, kandi hari abantu bake bicaye hano tuzinanye. Mwene Data, right. bake mu bicaye hano neza hano ndabazi ariko hari benshi muri mwebwe bantanze kandi nta buryo nabuke imvise bwo kuvuga icyo Imana iza gukora muri iri joro twarayibonye ikora mu myaka n'imyaka yahera ariko ishobora kutabikorera ijoro sindabizi ibyo n'ivyiwe we nikibirengeye ikora icyo yifuza gukora nta n'umwe ashobora kuyibwira icyo ikora iba yonyine mu byo igomba no mu nzira zayo ariko kubera ko yabisezeranye ndayisabye ibikore atari kubwo inyungu zacu ibyo dukekeranye ariko nkumbure kubw'inyungu z'ingenzi ko mpwimu yera ashobora gusiga ubu akadusiga rero ntibiraba ingene yansize ategereza kubasiga namwe neza kugira ngo mwizerere ubu nshaka kubwira umurongo w'amasengesho kandi nshaka gusengera abagwayi benshi bashoboka ubu turashobora kugira umurongo guhamagara abantu no kubabaza kubazana hano umurongo w'amasengesho kandi ngasengera umuntu wese ari hano agwaye ndibaza nkazana bene data bakozi b'Imana hano hamwe natwe makarambika kw'ibiganza turashobora by'ukuri gukora ivyo canke dushobora guhamagara data wacu wenyine ashobora kugira icyo abakoreye kuko ibiganza byanje ni umuntu gusa nkamwe ariko ikiri cyo ni iminwe y'umuntu ikora ibyo ni ijambo y'Imana kwizera icyo ijambo ry'Imana rikora nta bumenyi burimwo nta bumenyi na gatoyi nta kintu na kimwe umukristo afise mu bigwanishwa vyiwe ari icy'ubumenyi mbega murazi ivyo urukundo munezero amahoro ukwihangana ubugwaneza ugutekereza ubwitonzi ukwihangana ukwizera mpwemu yera ikintu cyose kigaragazwa n'ubumenyi kandi nicyo kintu cy'ukuri kandi kiramba ikintu cyose mubona cyavuye mu isi kandi kizosubira mu isi ariko ibintu mudashobora kubonesha amaso yanyu ariko mubona byigaragaje ubwavyo ibyo niyo si ibihe bidashira muri izara namba Imana yagaragaje ubwayo kandi yerekana ko ari nzima naho ikora ibintu nyene ko yaguze mu itanguriro nyuma b'ubutumwa muramwakira nk'ubaka izi ndwara Imana ibituronse ubundi ko ndabaza uwo ari we wese muri iyi nzu ntaravye uwo ari we canke aho wajuva ndakubajije gusa kugira ngo wizere ku mugaragara ko ubu butumwa ari ukuri ni ubutumwa Imana ifise muri Bibiliya yayo kubw'iki gihe ko Yesu Kristo ari hano iri joro kandi ari muzima mwebwe mwese bantu murazi ndi hano mu gisagara aho narerewe sinahejeje amashuri yanjye y'intango uko n'ukuri kuzuye kandi muranzi haciye igihe gikwiye nizeye habaye imbere kandi mvuga ukuri sindi indyajya n'abanegura ntibyo vuga ivyo bo bovuga gusa bati nturi indyajya ariko uri mu makosa gusa uri mu makosa gusa kubwo kutamenya ntubu bishaka sinibaza ko ndi mu makosa kubwo kutamenya gusa ijambo ry'Imana rinshingira intaho ubu butumwa bwanje kandi ryotegereje kubabwira uwo ari we kandi mwarumvise neza mvuga ibyo ko atari jewe kubw'ibyo rero ategerezwa kuba we uko si ukuri izera Imana rero rabaha kandi mwizera Imana namba mushobora kwizera Imana Imana izobibaronsa namba ushobora gukora ibyo yakoze imbere rero iguma ari Imana murize ibyo murabyizeye hari umugore yicaye hano imbere yanjye andaba afise amosozi mu maso w'imvuga kuri sinzi uwo ari we sinigeze ndamubona ntituzinanye uribaza ko Imana iza amabanga yo mu mutima wawe ibyo ushaka canke icyaha cyawe canke icyaha ari cyo cyose uribaza ko ubize uriyumvira ko ishobora kumpishura icyaha cyawe ibyo wakoze ibyo utegerezwa gukora cyangwa icyo ushaka icyo ari cyo cyose namba ishobora kubikora ibyo byoshobora gutuma unyizera umenye ko itegerezwa kuba ariyo uremera ko ariyo si icyaha cyawe kikubabaje waracyihanye ariko urondera umubatizo wa mpwemu yera urashobora kuronka namubonye amanuka kuri we kubwira mumenye ko nariko ndaraba ujya mugore yariko andabangira ndabereka impwemu yera raba hano neza hejuru y'uyu mugore muto yicaye hano munsi y'ibirenge byanje hano igihe navuga ibyo na we akeneye icyo kintu nyene mu batizo wa mpwemu yera wizeye ko wamuronse gamushikanje uzi ikiganza cyawe rero sinigeze mbona uwo mupfasoni mu buzima bwanjye ko nzivyo murabona uyu mugabo yicaye hano yunamitse umutwe wiwe yicaye hajya ni koro yiwe itamubereye n'ibindi agwaye ruhago kw'amasobe urizeye ko Imana igukiza tuzi ibiganza byawe nimba ubyizeye byemeye neza Imana ikuronse ivyo usavyo uyu musore yicaye hano ashaka umubatizo wa mpwemu yera urizera ko Imana yuguha mugenzi w'ikaruvati yera yemera inyuma Imana ikuronse uyu mugabo ariko arasengera umugore wiwe ari mu bitaro urizeye ko Imana imukiza imuhamagara meza urabyizeye nashobora kubironka wewe udugije ikiganza cyawe ku muhogo wawe urizeye ko Imana ishobora kugukiza umutima ukumereye nabi n'izo ngorane zo mu mushishi tufise wicaye hari uri korara abantu ubu ibyo si ukuri urizeye ko agukiza rero urashobora kubyakira mena murabona ko ari wa wundi nyene juno munsi nibe bidashira bazabo bantu murabe namba ndabeze ntabonze ariko we arabaze amen raba ujya muco ku ruhande rw'uruhome hariye uhagaze neza hejuru y'umuntu yice hariya ababara uruti rw'umugongo suha aje ava muri geologia mushinga ntahe Duncan izere n'umutima wawe wose Imana izo gukiza ubwo bubabare bwo mu muhogo no mu mugongo urizeye n'umutima wawe wose Imani guheza gire. Nguyu umugabo yice hari inyuma ababara umugongo ariko aranda abasinda munsi ariko numushinga ntahe Thompson urizeye haguruka mugenzi inyuma hariya kugira ngo ntituzinanye kunokore ariko wari wicaye hari umusenga ububare bwawe bwo mu mugongo bwa kizubu Yesu Kristo aragukijije hageze kukagoroba hazo umuco tuzobona ari hano iri joro ni uhambaye nduwo ndiwe ni wa wunde juno munsi nibyo bidashira murizeye ivyo murahimbawe kandi muremeye ko uyu ari Yesu Kristo yimenyekanishije ubwiwe yigaragaza ubwiwe mu buvugishwa ntutinye kubera iryo jisho Imana ikiza abagwayi n'ababajwe. Ni abantu bangahe bari hano bagwaye? Reka turabe biganza byanyu biboneka nk'uko umengo ni ugukwegwa canke kw'inguvu. Hari abantu bafise amakarata yo gusengerwa. Sinzi ngene nshobora kubashikana ngaha. Ndashaka kubasengera kandi simbona ingene ndabigenza. Murabona bigera abakuru home. Shobora gute kubinjiza hajya ugira gute ufise inzira yuzuye abantu iyo ufise yindi zibiye neza hari abantu bose bagihagaze umva nyumviriza narigeze ndababwira ikintu na kimwe mu izina ry'umwami ariko kitashitse ibyo si ukuri sinigeze ndabasaba ifaranga rimwe mu buzima bwanje sibyo nta n'umunsi umwe sinigeze nakirishikanwa mu buzima bwanje sindi ngaha kubw'amafaranga sindi ngaha ngo ndabahende ndi ngaha ngo ngaragaze ijambo ry'Imana muri iki gihe nababwiye ukuri kandi Imana yashingiye nta ivyo ari ukuri ubu ndababwiye nti niko ivyanditswe bigize ko nambu wize yarambitse ibiganza byiwe kubagwayi Yesu yavuze ati bazokira muri izeye ivyo none imbere y'inyonga z'Imana ntimushobora kwizera ko ibikogwa ubu ari nyene ubu murambikane ku ibiganza byanyu kandi mubigumiza ho umwanya muto ubu ntimusenge gusa murambikane ku ibiganza hanze hariya mu gihugu kandi je ubwanje ndambitse ibyanje kuri ibi bitambara ubu ishaka mu ndabo umunota umwe ni igiki itashikije ndabingenewe ari ku ijambo twamaze gusoma ubuvugishwa twavuze ko Yesu yigaragaje ubwiwe muri ubwo buvugishwa uburaba igihe n'izindwi zitatu ziheza utwerekanye igihe tubayemo ndabivyo twasomye ivyerekeye abavugishwa n'ibinyoma n'ibindi byashoboye kuzimiza abatoranijwe ingene ijambo ryagaragaje ingene Imana y'iki gihe yahumishije ububeshi imitima y'abantu kandi ningene Imana ubwayo yavugiye mu bavugishwa bayo ko ivyo bintu bizoshika mu gihe cya Laodikia nta kintu na kimwe kitashikijwe Imana iri hano ya mana nyene yavuganye n'abajya abantu b'i Emmaus ko yigaragaje ubwayo uvugishwa bwari bwaravuzwe kuri yo iri hano iri jore igaragaza kuba ngaha kwayo kubw'uvugishwa bwavugishijwe imbere kuri iki gihe ni wa undi juno munsi nibe bidashira murabona kwizera ibyo rero rambika ibiganza ntiwisengere ariko mu buryo bwawe sengera uwo muntu warambitse ku ikiganza kuko bariko baragusengera rero raba ntimukekeranye kandi ubu iyaba mwoshoboye kubona ibyo ndiko ndaraba kandi murazi ko ntashobora kubabesha mpagaze hano ndaba mwoshoboye kubona kandi ukwizera kwanyu koshobora gukwegwa mpwe muyera hambaye yagendera hariya mu kirere uwo ubumenyi bwafashe ifoto kandi mukabona agendera muri iyo nyubako gusa agerageza kuronka yoba agerageza kuronka aho yongerera ubyizere gusa mwene data yigaragaje mu byanditswe n'ibindi ko n'ibintu kuri ubu sengera n'umutima w'imvuga kuri uwo muntu warambitse kwita ibiganza nawe bariko baragusengera mukunzi Yesu w'i Nazareti by'ukuri turazi mwami kubwo ijambo ko uri hano kubw'isezerano ko uri hano aho babiri canke batatu bazobakuraniye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yabo kandi ibimenyetso bizoboneka kubizeye nibarambika ibiganza byabo kubagwayi bazokira hanze hari aho dufatanije n'imirongo y'itelefone ese mpwe muyera ahambaye yo kwinjira mu ikoraniro ryose se wa muco wera nyene wo turaba hano mu ishengere se wo gwakuri umwe wese kandi se wo kira muri iki gihe turakankamiye umwansi umugwanizi imbere ya Kristo tubwiye umwansi ko yaneshejwe n'imibabaro yababajwe ku bwacu urupfu rw'ubwami Yesu n'insinzi n'izuka ku munsi ugira gatatu n'igishinga ntaciwe kigaragaza ko ari hagati muri twebwe iri joro ari muzima inyuma y'imyaka 1990 reka muhemu w'Imana nzima yuzuze imitima ukwizera n'ubushobozi kandi n'ubushobozi bwo kukira indwara muva mwizuka rya Yesu Kristo yagaragaje ubu n'umuco uhambaye uzunguruka mu ishengero mu nyonga hiwe mu izina rya Yesu Kristo bituronse ku izina bw'Imana ese utudutambara nsengeye ko ese twoshikira abagwaye n'abababajwe twagenewe ese mpemu yera nyene ari hano ubu yigaragaza ubwiwe yigaragaza ubwiwe ku mugwayi wese tuzorambikwa ko ese kubaho kw'Imana kuzura kwizera imitima yabo gushikaho indwara z'imibiri yabo zikira ibintu bisabye kubw'izina bw'Imana n'ubwiza bw'Imana mu kubaho kwa Yesu Kristo no mu izina rya Yesu Kristo tubisabye nk'abasabye ba Yesu Kristo amen ubu ibwina mu mitima yanyu ntibindabe ikitagenda neza muri mwebwe murashobora n'imitima yanyu kwizera n'imitima yanyu yose ku ijambo ry'Imana ry'abantu baronkeje ibyo mwasabye ndizera ku ikiganza cyose uko nshobora kubona cyadugijwe namba mu byizere rero mwibuke biraheze mwebwe muri iyo hanze dufatanije ku mirongo ya telefone namba mwizeye n'umutima wanyu wose mu gihe abavuga butumwa babarambika ku ibiganza kandi abakunzi babarambika ku ibiganza namba mwizeye n'umutima wanyu wose byaheze mpemu yera hambaye ari muri iyi nyubako iri joro namubonye agendera hejuru y'abantu yiyerekana ubwiwe ko ari hano hambavu y'uruhome kandi amanuka ku mugabo amanuka hano kandi agenda mu nyubako amenyekanisha amahanga no mu mitima agaragaza kubaho kwiwe yerekana ko ari wa wundi nyeneje uno munsi nibe bidashira ari hagati yacu n'imana itigera itsindwa kandi mbega imitima yacu ntiyaturigwa muri twebwe kandi ntiturigwa ubu mu kumenya icyo turi mu nyonga z'imana ya Yesu Kristo ahabwa ubwiza n'ishimwe ibihe bidashira niwe shusho ya Yehova mushobora byose yamanutse mu ishusho y'inkingi y'umuriro mu Gisaka cyaka umuriro ngo gihamagarire kumera amagabo w'umuhanuzi wari yamanutse hejuru y'umusozi kandi uwawukora ko wese yaca yicwa kiretse Mose na Yosuwa iyo niyo yarongoye abana b'Isirayeli mu bugaragwa mu rugendo rwabo rw'ikigereranyo cy'abantu basohotse igihe nguyu kubwo ubushakashatsi bw'ubumenyi no kwigaragaza ubwiwe imbere y'ubumenyi kandi kubw'ibikorwa byiwe no kubw'ubuvugishwa bwiwe ibintu byavugishijwe ko azokora muri iki gihe bimugira wa wundi nyeneje uno munsi nibe bidashira byagaragajwe neza mbega ibyo ntibikwiriye gutuma imitima yacu yakumburira twebwe Imana ibahezagire ubu twese duhuje umutima n'inama reka duhaguruke maze tuvuge duti ubu ndakwakiriye Yesu nk'umucunguzi wanje umukiza ndwara kandi kubw'ubuntu bwiwe kuva isaha no kubandanya ewe Mana ureke ukutizera ntikuzokwigere kwinjira mu mutima wanje kuko nabonye ubuvugishwa bw'iki gihe butsindwa ndizeye ko Yesu Kristo ari muzima kandi hano ubu agaragaza ijambo ryiwe ry'iki gihe ubuvugishwa bwanditswe kuri we bwarashikijwe hagati yacu ni umucunguzi wanje Imana yanje umwami wanje uwaje muri byose Mana mukunzi umva igishinga naye cyacu kandi uduhe umunsi ku munsi mukate ubugingo kandi tugushimira ishimwe ewe Mana rivuye ibwina mu mitima yacu turagushima ewe mushobora byose Mana y'abahanuzi mu izina rya Yesu Kristo Amen. Oh, mbega umwanya mbega igihe izere gusa usizere ibintu byose birashoboka izere gusa turashobora kuyiririmbira uko ubu ndizeye ibintu byose birashoboka ubu ndizeye ubu ndizeye ibintu byose birashoboka ubu ndizeye mbega icyo ni gishingana cyanyu ubu mugihe twunamitse imitwe yacu kugeza aho tuzobonana. Kugeza tuzobanana nira kuri birenge bya Yesu. Kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana. Imani bahe ne namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Urashaka kuvuga ikintu kinaka bayiri ku birenge bya Yesu. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Una misi mitwe yacu mwene data vayiri ahagaze hano ngo arangize igikorano gusenga. Mwene data vayiri n'umwanditsi w'urusengero hano kuvyereka inyandiko n'ibitabo n'ibindi. Ni mwene data mukundwa gose yabanye nanje mu bikorane byinshi. Ndipfuza guha umwanya umukozi w'Imana wese ashikano maze avugane nabo. Muratahura ndabyizeye umukozi w'Imana wese, tunanezerewe kubana nawe hano. Wabizera mwese mwebwe bantu bo mu buse mashengera atandukanye, mwebwe mwese n'abandi tura himba we no kubana namwe hano. Kandi byo kuri ni isengesho dusengeranira Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi. Twunamise imitwe yacu kandi ibiganza byacu bidugijwe, reka tuyirerembe ubugira kandi mu bwitonzi ntangere. Kugeza aho tuzobonana. Kugeza aho tuzobonana ku birenge bya Yesu. Kugeza aho tuzobonana. Imana ibane namwe kugeza aho tuzobonana ubugira kandi.